mugira mwumvirize ubutumwa ukuravya kwikimuri gitukura nk'ikimenyetso cy'ukuza kwiwe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2023 kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data nevye tugome duhagaze umwanya w'amasengesho tunamike imitwe yacu. Data wa twese wo mu ijuru, tuguhereje amashimwe kuri ivyo vyose amaso yacu yabonye n'amatwi yacu yumvise, kandi turagushimiye mwami kuko uyu munsi tuzi kuri ya mana nyene nkuru Yehova uko wamye ari kuzohora ibihe byose. Turagushimiye kubwa Yesu Kristo we yadushoboje gusubira gufatanya ko mwijuru bugira kandi na wewe biciye mu guseseka kw'amaraso ye watagira gasembwa ko biciye mu itangwa ry'ikimazi cy'ayo maraso twebwe ubuturi abahungu n'abakobwa b'Imana uko tuzoba kwiherezo. Ntikuragaragara kuri ico tuzi nuko tuzosa nawe kuko tuzomubona ukwari, kandi dati ibyo byose birakwiye kuri twebwe na burya tuzoba dusa nawe duhagaze mu ndemo y'ishusho yiwe. Kandi ubudata ntidushaka kuri iyi saha kuguma twishushanije n'ibintu by'isi, ariko duhindurwe kubw'impemu yacu yagizwe nshasha na mpemu yera, kandi ashobore kuza ce yakira ubugingo bwacu mu kuzigamwa nawe ubwiwe, kandi ashobore kutuyobora no kuturongora mu minsi dushakigaje kubaho mu isi, maze dushima izina ryiwe rihambaye. Turagushimiye kuri ibyo byose, kandi muri uko kurindira twiteze kugendererwa na wewe muri iri joro tugikoraniye ahubu, kandi twizeye kuja kubana natwe nk'uko wabidusezeraniye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Nizeye ko yari Dawidi yavuze ati naranezerewe igihe batubwira bambwira bati tuje mu ngoro y'umwami. Kubw'ibyo turagushimiye cyane kuba turi hano muri iri joro, kandi twumva ari bakwe twagiriwe mu kuronka karyo kadasanzwe koko kuba hano tuvugana na mwebwe bantu. Ndiko ndafata amajwi ku mabanda amwe, rero mpejeje gutera izicisha inyuma mu cumba ndaba ko bene data bariko barafata amajwi ku mabande bibiri ko birakorwa ubu. Amajwi ariko arafatwa ku mabande ni byiza. Intumbero y'ibi ni nari nasezeranye ko bikubijanye no kurangiza hanze ubutumwa noje ngafatwa amajwi ku ibande ngaha mu rusengero ubuturi. Nari nifuje kuvuga ikintu kimwe kubijanye n'iki gitondo uyu munsi neza inyuma ya saa sita bambi igihe twari ko turaheze igikorane cyo mu gitondo. Habaye ikintu bishoboka ko bamwe muri mwebwe atariho mwari ngo mwumve ibyacu, nariko ndaheze igikorane ndiko ndavuga ahimbere hejuru. Ndaba mwene data umwe ahagaze hanze aramutsa abantu izina ryiwe ne mwene data weyi niko tumwita hano. Umugore wiwe n'umuforoma kazi mwiza afitse urupapuro rw'umutsindo, kandi mwene data weyi ni umwe mu bakozi b'Imana kandi akabasanzwe akora n'akazi gasanzwe mugaba afise umuhamagaro mu mutima wiwe kuva kera w'igikorwa cy'umumisiyonari. Yumvise arongowe ko Imana yomuzana ngaha kandi akarindira hanyene kugeza aronse ukundi gutumwa gushasha ngo abone kubandanya ico gikorwa. Araheze iminsi mikeyi ndamuvugishije kandi nagiranye nawe n'umugore we w'ikiganiro gitoyi. Rero muri kino gitondo igihe nariko ndabatumira igihe nariko ndabatumira ingene nitinya navuze n'ingene na mwene data we yafise uko kwitinya ivyo mu by'ukuri n'ibisanzwe ku bantu bose, kandi haciye akanya inyuma yaho mwene data we yafashwe n'indwara y'umutima acagwa bwarumye hasi, kandi nabonye umugabo wiwe ncambona ndamaze kuba hafi y'abantu benshi bariko barapfa, kandi sintegerezwa ku kuvuga ibi. I do not have to say this Ndakunda gushimagiza Yesu Kristo n'ubushobozi bw'iwe ariko muri iki gihe ndibaza ko tutari dukwiye na rimwe kugerageza kumushimagiza mu buryo ubwo ari bwo bwose ku kintu atakoze. Ariko narabonye Yesu Kristo azura abapfuye inshuro nyinshi atakwihenda mu by'ukuri n'ibipimo by'abaganga bikabyemeza. Nk'akarorero vuba cyane muri Connecta Kids mu gikorane kimwe dukoraniye mu nzu nini ya kera, inzu nini izwi cyane hariho umudogiteri Barton, umudokteri w'umukristo twari kumwe hejuru ahavugiga ubutumwa, umudokteri mu by'ubuganga hariho kandi umugore w'umukristo azwi neza w'igikundira umugore w'umutunzi yari yicaye nk'ibubamfu bwanje kandi nari natanguje umurongo w'amasengesho nshambona uwo mugore giturumbuka. Iyo umuntu wari we wese umutima wiwe uhagaze urashobora kumuhwamika amaso, ariko apfuye giturumbuka iyo umutima uhagaze aho mu by'ukuri amaso arahena maze cya gihimba cyera cy'igisho kigaheza kigaturumbukira hanze. Nicyo kintu nabonye igihe yarundukira hasi. Rero ubwo nyine baciye bahamagara Dr. Chazagiri yihuta kumupima ididagizwa ry'umutima maze amunyiganyiza umutwe amushyira ku ikiganza ciwe ashira ugutwi kwiwe ku mutima wiwe kandi yari yapfuye yarundukiye hasi umukobwa wiwe aca koma induru ivyo bica bihagarika igikorane. Jewe narabandanije kuko ntabwa ntari bwaro nk'ijambo narimwe riva ku mwami kuvyerekeye uwo mugore narabandanije. Baravuze iby'uko bohamagara mwene data Branham baca bavuga bati ntidushaka kumuhagarika ari ku murongo w'amasengesho kuko ari mu mwanya w'igikorane cyo guhishura ibiri mu mitima y'abantu. Baca bavuga bati duhamagare Branham mutuyo uwo yari Billy, kandi Billy kubera ko yari umugore yapfuye ntiyagomba ko murazi ko abantu binuba bapfuye ico ni ikibiribiri gusa nta kintu kiba kiri imbere aho abantu biyumvira ukuntu gutangajaho nta ntabakirimwo ubwabo baba bigiriye ahandi. Ariko rero yari afise ubwoba bwo kwegera uwo mugore kubera ko yari yapfuye. Ariko ubwo nyene mpemu yera avugana nanje navuye muri ico kibanza nca ndamanuka ingazi ngenda hafi yaho yari nuko ncerekeza aho yari mpemu yera avugana nanje niho navuga nti Maria yavuze ati sabye mwene data Brana yari muzima kandi ntiyari bwigera tubona namba imbere yaho kandi ari bwo bwa mbere aje mu gikorane kandi shawa no mu gihe gito giheze yo novuga mu gihe giheze nko mu myaka 4 iheze canke 5 nariko mvugira ubutumwa ijoro rimwe mu nzu y'igisoda kandi hari sinzi ry'abantu kari hari umugabo akuze w'imyaka igera ku 80 ndibaza n'umugore wiwe mukundwa mu migenzo yabo barabo mu idini ry'abaruteriano bakoranira muri ririya shengero rini ry'abaruteriano rizwi cyane hariya ubu ndibagize na ryaryo n'iryo koranira rinini ry'abaruteriano muri Amerika, ihuriro rimwe ry'abanywanyi benshi bishengero kandi n'igihugu gihambaye ku idini ry'abaruteriano. Rero mu gihe nariko ndavuga nabonye umutwe w'uwo mugabo utanguye kuzungagira inyuma nk'uku hanyuma amaboko yiwe aradadarara acarandukira imbere apfira mu ntebe niho umugore wiwe yatangura kuvuza urwamaca koma induru avuga ati mfasha yemwe. Nuko nditegereza ndavuga nti nimugume mwicaye mwese mutekereze. Murabona narindiriye ko mpabwa ijambo n'umwami kandi nari ni Satani nari niteguye guhamgarira abantu kuza imbere kwihana kandi ni muri ako kanyanye nashaka kwiyerekana. Mbega mwari bwigere mubona igihe mutanguye guhamagarira abantu imbere kwihana n'abana batoyi baca batangura kuvuza urwamo n'ibintu nk'ibyo. Uwo ni Satani mwebwe murabambye mu murabitahura. Niho umwami yamenyesha izina ry'uwo gabo nca ndamuhamagara acara zuku ko nyene kandi iki gitondo igihe nariko ndahindukira murabona kandi narabonye inshuro nyinshi umwami Yesu azura bapfuye rwa ruhinja rwo muri Mexico rwari rwapfuye isaha zitatu zo mu gitondo maze ruzuka muri iryo joro hagati y'isaha 4 n'isaha 5 kandi ico ni gishinga ntaye cy'ukuri gifise icemezo nca docteur. Murabona ko urwo ruhinja rwapfiriye mu biro vyiwe isaha 5 zo muri ico gitondo ndibaza ko yari indwara y'umusonga kandi muzi nuko uwo mwana ari muzimu umunsi kandi byo byabereye yo yemwe imbere y'abantu ibihumbi mirongo itatu ibihumbi mirongo ine kandi nyene mu gitondo nabonye mwene data weye nk'uko yicaye ubu yari yicaye aha nyene ariko igihe yari ahantu hamwe ngaha yari ahagaze kandi twariko turaririmba ngo icubahiro icubahiro haleluya dufatanya amaboko naramubonye afatwa bukumbi igihe umutwe wiwe wagwa maja inyuma we mwene data wese wa muntu akunda kumererwa nabi mu mubiri canke ngo arabe kandi we namubonye agwira inyuma kandi mbona umugore wiwe umuforomakazi abifitiye urupapuro rw'umutsindo yumviriza ko umutima wiwe ugitera aca atangura kuvuza induru ntiwari ugitera kandi rero nizera ko yari mushiki wacu Nash umupfasoni ngaha mushiki wacu w'umwibarabure aza ngaha mu ishengero bamwe muri bo batanguye kwiruka baje imbere kandi ahowe mukaweye yabandanije kunyakura kugira ngo mve ahavugiga ubutumwa nanje ndavuga nti tekane mwese gume mu bibanza byanyu ntimukigere muta umutwe mu bihe nk'ibi murabona ibyo ni byo satana ashaka ko mukora rero gusa murabica avuga namba ari umuntu agiye mu byiza ni byiza dutegerezwa kugenda umunsi umwe nta hantu heza hariho nko mu ishengero nuko rero neza na neza mu nzu y'umwami nuko rero yamara uyo mugabo yari kwarahindukira nibajije nkumbura ikintu kinaka cari yari yarabye canke ikintu kanaka cari camushikiye muri ubwo buryo ariko maze kwitegereza kandi umutwe wiwe wari uhindukirije muri ubu buryo kandi mbona imbere igice cyo hepfo cy'amaso mbona kiraturumbutse ntushobora guhwamika ntushobora kugira amaso yawe uko ibyo bibi igihe umutima utagitera njamvaha kandi hariho umuntu umwe umuntu w'umugwaneza yari yamuseguje ikintu cyo kuryamika ku mutwe ariko ibirenge byiwe ibiganza n'ibindi byose byari byamaze kuko ngatara byarahagaze mu maso hiwe hari hirabuye nk'ikoti yanje ingina kandi amaso yiwe yari yahenye kandi ndazi indwara y'umutima ndazi ibyo bakora n'ingene bamera n'uwundi wari we wese yigeze kubibona rero naramurambitse ku kuboko numviriza ko umutima ugitera ntangura wari ufise koruta ukwiki giti nta kintu nguyo umugore wiwe umuforomakazi afitiye urupapuro rw'umutsindo yarumvirije uko umutima wiwe utera ntiwari ugitera namba rero uwundi munsi igihe nari kumwe na mwene data weye mu mwanya w'igikorane cyo guhishura ibiri mu mitima y'abantu ngaho ibya ari byo byose nari nabonye afise umutima ufuhagira nuko rero nca ndiyumvira nti nibyo kubw'ibyo nca ndamirambuka ko ibiganza ndavuga nti mana mukundwa ndahamagaye mu izina rya Yesu Kristo ubugingo bamwe ne data asubire kuba muzima kandi umwami Yehova arazi na bibiliya yiwaha imbere yanje byumvikana ko aha narambika ikiganza canje ku mutima wiwe kandi nk'uko ndabizi nzobyishura ku munsi w'urubanza namba mbeshe rero byumvikanye ko mutima wiwe watera wihuta inshuro zine canke zitanu udita ngo dudu 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 hanyuma marero utangura gukubita ngo du 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 kandi yari kwaragerageza kugurura umunwa wiwe ngo ambwire ikintu kanaka kandi yagerageje gukoresha umunwa wiwe rero akavuga adatobora ko ngo kugerageza kuvuga niho yatobora amajambo ngo mwene data Branham mu nyuma wamenga asa n'ugomba gusubira gusinzira canke ikindi kintu kandi narasubiye kurindira umwanya nsubira kumvira itingene umutima wiwe utera nariko wari kuratera ibisanzwe rero ndamuraba kandi na arandaba kandi nabonye yarameze nk'uwutahari ntiyaraza aho yari ariko umutima wiwe watera neza rero Imana yasubiriye kumugira muzima ubugira kandi kubw'ibyo ndabivuze kandi mpeshe Imana Yesu icubahiro we ari ya mana nyene ko igihe muri iki gitondo navuze ubutumwa burebure ndarenze umwanya none narushe kandi nasanzaye byongeye harashobora kuba ibintu bibiri nkumbure yarashushe canke ni hamwe nariko ndavuga kubyo kwitinya sinashatse gusa gushira uruzazane muri mwene data nkuko twobivuga kubera nariko ndatura ukwitinya kwanje mbere ndibaza hamwe nobaza muri nibaza muri joro muri rikoraniro ry'abantu nti nibangahe ngaha muzi ko mufise ukwitinya hafi mwese mukoraniriza ukuboko kugira ngo umenye mwene data we reka gusa ndakwereke yuko ari uguhishurirwa ibiri mu mitima y'abantu canke atari byo nibangahe muzi ko mufise ukwitinya tariki ibiganza byanyu raba hariya murabona yamara sinzi izindi ko mwene data data weyi ibyo namubwiye byamushizemo imvune nkaho namukariye cyangwa ikintu nkico nuko niko gucagwa muri zongorane maze umwami Yesu amusubiza kuba muzima ubu ndindi ndibaza ko ari yamana nyene hamwe uwera hambaye Paulo yaserukiye mu gihe ciwe ko aho yigisha umwanya mure muri joro rimwe hanyuma umugabo kanaka gakoroka gacapfa hanyuma Paulo yiwubaraye kuri uwo muntu kubw'ubuntu bw'Imana bwirikoranira ati ubugingo bwiwe buri muri we kandi ndibaza ko ibyo bitwemeza namba mutari bwigere mubibona ko Yesu Kristo ari wa wundi ejo uyu munsi no mu bihe bitazoshira kandi rero birashoboka ko ibi bintu byaruko kuko nagerageje kuvyiyumvira ko kuri uyu muhingamo ibyo nahagaze ngaha n'umutima wanje wose ndababwira neza na neza ukuri nongera ndababwira ibyo ukwitinya kwanje nongera ndababwira ku mugaragaro kuko nongera ndabasaba ngo musenge kugira ngo umuntu wanje w'imbere ahindurwe kubw'abantu kugira ngo nshobore gukora nk'uko umwami yakoze kandi kugira ngo yemeze ko azobandanya kundungika mu bikorwa yeretse ibyo ngo bishike kugira ngo yerekane ko agakiza akiza abarwayi yee murabona akazura bapfuye kandi niyumvira ko atari kindi uretse icemezo c'ivyo nigisha n'ivyo nashingiye intahe kubijanye n'ubwami bw'Imana kandi ivyo ni kimwe mubiri ku rutonde rw'ivyo yarahejeje kubwira mwene data Robertson harya n'uwundi mwene data rero turamukunda kubw'ivyo kandi turanezerejwe kuri ubu no mugoroba no kubona mwene data weye hagati muri twebwe kandi byo kuri Imana ntirarangiza igikorwa cayo na mwene data taruko yari kuba yatahutse mu gitondo mwene data weye yarafise igikorwa zokora kandi ndagomba ko umenya mwene data weye ko iri sengesho ryose na jewe ubwanje ko tuzosenga kugira ngo Imana izokwereka umugambi wayo kubugira bwo kubugingo bwawe nubwo umugore wawe kandi vuba bwango maze kubushira habona izowugushiramwo singe kiranya ko izobikora mwene data we rero twebwe twese nk'abakristo tuzonezerwa ku bwa mwene data we ibyo si kuri shengero kandi nzosenga kugira ngo we na mushiki wacu we baronke ikibanza cabo mu bwami kubwa igikorwa bafise muri bino muri buno bugingo ubu kandi nagomba kuvugana na mwene data we naje kare kugira ngo nshobore kuvugana nawe nongere menye neza na neza ica byiyumvira ko canke cyashitse kandi ntavyazi murabona yaradya ta ubwenga cagwa bukumba rapfa nibyo mwene data we yashaka kumenya yongera baza namba hano hariho uwo ari we wese muri iyi nyubako azomanuka muri Arkansas kuwa kabiri cyane ku ubundi munsi muri cyagikorane ego ni kumburi gikorane gitoye cyane ni ikoraniro kivuka rya bene data kandi nibaza ko ari iyo ruguru ahantu hameze nko mu ishamba canke nkuko canke ahantu hameze nkuko hari ya ruguru rero byoshoboka ko atabantu benshi babayo mu gikorane kubera mu byukuri ndibaza mu ncamake ntibaramenya namba ko nzoza murabona aho rero abagenzi banje kombo mu micungararo ntibazobimenya imbere y'umunsi umwe canke imbere y'iminsi ibiri mbere n'abagenzi banje bo muri Arkansas banzi hari yabazoba bari mu gikorane ariko namba hari ubari we wese azogenda kandi afite ikibanza yotwara mu wundi muntu bakajana mwene data we byo munezereza kubikora yavuze ko hatangazwa ko atazobera abantu mutwaro ngo bazomurihire igihe azoba ari hariya kubera ashobora kwirihira ariko we namba hariho umuntu hariho haragenda yucoba kibaye ikimenyetso kuri we ko Imana ishaka ko agenda canke ko yoba mu bugombe bw'Imana kuri we kujayo rero mwese murazi mwene data we yicaye hano mu mfuruka asangwa hari uwari we wese akazojayo kandi akagira ikibanza kirenze ko cingenzi imwe yonezererwa kujayo kandi rero kuyinguza mu ijoro umwami abigombye nzoba ngarutse canke ahubwo kuyinguza mu gitondo kandi namba mwene data Nevira zoba arangije ishure yo kuyinga ndashaka gufata majwi mu yindi bande hamwe ndabishoboye kandi namba ntihenze ndibaza nzoba ndiko ndavuga kuri mbega ubuzima bwawe muraberanye n'ubutumwa bwiza ibyo ni canke mbega umugore wawe ubuzima buraberanye n'ubutumwa bwiza ico nico nashaka kuvuga mbega umugore ubuzima bwawe buraberanye n'ubutumwa bwiza kandi ndashaka gufata bande kubwiyo nyigisha umwami avyemeye rero ubu muri iri joro nari namenyesheje uyu munsi konja gufatisha ubutumwa kuri bande kandi umwungere sinibaza ko yoba yavuze ubutumwa gusa yampamagaye ndi hanze ngo nze kuvugira imbere hejuru havugirwa ubutumwa rero aho aho sindabizi rero namba bariko bafata ubutumwa ku mabande namba mwumva ko mugiye kuruha cyangwa ikintu nkico mwifuza kuja hanze mu bikore mutekereje mu buryo bushoboka bwose kuberako tuta murabona izo mikoro zifata majwi cyane cyane gose ku buryo zifata agakakaza kose kandi turiko turafata ubutumwa turi gerageza gushira ubutumwa ku mabande ku bw'igikorwa civuga ubutumwa ku isi yose rero muri iri joro nifuza kubamenyesha ikigwa cyanje nka hanyuma ndasoma ijambo ry'Imana nkuko tubisanga mu butumwa bwiza bw'Uwera Matayo igice cya 24 nkuko tubisanga mu butumwa bwiza bw'Uwera Matayo igice cya 24 rero dutangure ku murongo wa 33 na kabiri kandi dusome ibyanditswe Nimwigire ku munsi uko n'umugani wawe ishami rya iyo ritoshe amababi agatutuza mumenya yuko agatasi kari hafi nuko namwe nimwabona ivyo byose bishitse muze mumenye ko ari hafi kurugi ndababwira ukuri iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika ijuru n'isi bizorangira kwa majambo yanje nta cazoba ari kuwo munsi canke iyo saha nta wubizi n'iyo bo baba marayika bo mwijuru atari dada gusa kuko kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mukuza ku na umuntu niko nuko mu gisomwa cacu tubonye muri iri joro nkuko tubisomye ko mu gice ca mbere cy'iki gice dusomye abigishwa baramuhamagaye baramwihereranya ku musozi umusozi rero baramubwira bati ni gihe kizoba ikimenyetso cyiherezo ry'isi ni kihe kizoba ikimenyetso cyuguza kwawe kandi ni ryari hazoshye iki gihe hatazosigara ibuye rigeretswe kurindi ku rusengero rero abandanya kwishura araba ngaha ku murongo wa mbere Yesu arasohoka ava mu rusengero akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero ababwire ati ntimubona ivyo byose ndababwira ukuri aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi rero abigishwa biwe yicaye ku musozi mbabarira nkuko yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwire ibyo bintu bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizoba ikicukuza kwawe n'icumuhero w'isi murabona bamubajije ibibazo bitatu kandi abishura ibibazo bitatu ni ryari hazoba igihe aho hatazosigara ibuye rigeretswe kurindi ni kihe kimenyetso cyo kugaruka kwawe kandi gute ku byerekeye umuhero w'isi rero benshi nizeye ko twebwe bene data tugira amakosa mu kugerageza byose ku kugaruka kwiwe yamara ariko yishura ibibazo bitatu bitandukanye mu byo bamubajije kubera iki hobaye igihe hatazosigara ibuye rigeretse kurindi ni byari ibyo bintu bizoba kandi ni ikihe kizoba ikimenyetso cyo kugaruka kwawe ni iki kizoba ku iherezo ry'isi murabona ibibazo bitatu bitandukanye rero atangura kwishura ku bibazo kibazo kimwe cerekeye ryari amabuye atanu rimwe rizosigara rigeretse kurindi hanyuma rero ahejeje kwira ico kibi kwishura ico kibazo nihaca atangurira kuri ikimenyetso cyo kugaruka kwiwe niho rero abandaririza ku iherezo ry'isi ubu murabona hano ngaha kimwe muri ibi bintu nifuza kuvuga ko muri iri joro kurabya kw'ikimuri gitukura nk'ikimenyetso cyo kuza kwiwe kandi turaja kuvuga muri iri joro ku byerekeye igihe cya Nowa niko bizoba mu gihe cyo kugaruka k'umwana w'umuntu kandi jewe ibi byaranshitse ku mutima urya munsi nshane yumvira nkumbure ko nogerageza kubifatisha kwibande no kubivuga ko niho nandika ibyanditswe bikeye hano nifuza kwisunga nkumbure nongere nsome mu mwanya muto yamara rero babajije iki kibazo umwami Yesu aca abaha ikimenyetso cyo kuza kwiwe hanyuma rero ubwo nyine navuga ibi ijuru n'isi bizovaho ariko ijambo ryanje ntirizovaho hanyuma avuga ati mwigire ku musukoni w'igiti cy'umusukoni iyo amashami yacu atoshe mumenya yuko agatasi kari hafi nuko iyo mubonye ibyo bintu bishitse canke bigaragaye menya ko igihe cegereje kandi ururunganwe ntirizorangira kugeza ibyo bintu byose bishitse uruherunganwe urunganwe ruri ko rurabona ukureka Imana kuduhava tuvuga ko muri iri joro rero iyo twiyumviriye ku cigwa canje nk'ukurabya kw'ikimuri gitukura cy'ukugaruka kwiwe binyibutsa kurindira ku gituro citerena h'umugabo canke abantu bahagararaho hafi nk'uko benshi muri twebwe twabikoze mu gihe twaba turindiriye gufata itereni. Rero ntidushobora kumva itereni canke ngo uyibone ariko uramenya ko hahageze. Nkumburujejwe gutunganya ingendo z'amatirene aravuga ati iracererwa gagatoya nkiri ku gihe neza ariko ntituzi neza ryari ariko iraja gushika vuba. Rero tukagendagenda aho hafi ku gituro twashize amaboko ku mifuko yacu tukicara ku masandugu yacu tugasohoka tugura iturya ibiyoba tukavugisha umuntu kanaka ari hakurya y'ibarabara ariko ubwo nyine tubona ikintu gishitse haba urwamo rwumvikana ku ndarayi kandi tukiri muri ibyo ikimenyetso kiramanuka hanyuma iki muri gituro kura kigatangura kurabya. Icyo ni giki itereni ishitse ku gituro naho udashobora kuyumva naho udashobora kuyibona ariko uko kurabya kw'iki muri gitukura nicyo kimenyetso camanutse byerekana ko ishitse. Kandi namba witeze kugenda niyo tereni vyoba vyiza utereye ako gatu kibiyoba hasi ugahagarika kuyaga ugaterura amasandugu yawe ukitegura handiho urasigara inyuma kuberi hagarara umwanya muto gusa aho hantu izo kigenda iyo ubandanije uganira n'ubundi hafi ku rundi ruhande rw'ibarabara iragusiga inyuma birushirijeho bite rero iyo tubona ikimenyetso kiravya cerekana ko ari ku gituro itereni y'ubutumwa bwiza bwa kera iri kwirarengana vuba bwango kandi nk'uko turiko turiga muri iri joro kuri iki cigwa gihambaye ikimenyetso kiravya nk'uko umwami wacu yicaye ku musozi akababwira ko ibi bintu byoshitse nk'uko byari mu gihe cya Nowa niko bizoba mu gihe cyo kuza kumwana w'umuntu. Ubu rero tugomba dusubira inyuma mu mwanya muto kandi turabe ko dushobora gutora ikintu icyo ari cyo cyose muri iki gihe gisa no mu minsi ya Nowa. Kandi gutyo turashobora kuvuga rero aho turi muri cya gihe umwami Yesu yavuga ko tukabona ko hari icyo twotora gifatiye kandi yisano kanaka n'iminsi ya Nowa kugira ngo dukore ibyo niyumvira ko dutegerezwa gusubira inyuma mu gitabo cy'itanguriro mu minsi ya Nowa kandi asangwa tuzingurura hamwe Bibiliya ndabinginze mu byanditswe dusubire mu itanguriro igice cya gatandatu kandi n'iminsi y'umwuzure kandi imigenzo n'imibereho y'uwo munsi itanguriro igice cya gatandatu. Ubu tugomba gusoma turabe kandi tugereranye uwo munsi n'uyu munsi mubifate nkama. Iminsi irabisi yindi maze abantu batanguye kugwira ku isi ijambo rya mbere by'ukuri ritugaragariza atanke kukurabya kw'ikimuri kitwereka ko iwo munsi wegereje ntihigeze haba igihe muri kahise yuko haba abantu benshi nk'abuno munsi kandi baragwira cyane ku buryo bigoye kubaronkeraho baba. Nuko rero abantu benshi baragwira ku isi kugeza naho ububa ubushakashatsi buvuga buguti mu gihe ukugwirirana byobandanya nk'uko biri mu myaka 20 ntihazonabaho imfungurwa ku isi zikwiye abantu. Ikinyamakuru Radaja Digest ndizera ko cari icyo cyabisubiyemwo ko ntihazonabaho imfungurwa zikwiye abantu bariko bagwirirana ku murindi munini cyane. Turashobora kuraba hirya no hino tugaca tubona ko ahantu hahora hari ubugaragwa hahindutse ibisagara naho ibyo kubyara ku rugero byigishwa ku rurindi utari bwigere ushikwako. Ndizera ko Chicago havutswe nizigiye ko ntihenze kuri ibi bitigiri ariko mu by'ukuri mu bitigiri bimaze kumenyekana hari 30,000 by'inda zikorogwa mu mezi abiri muri Chicago. Inda zikororwa uko amezi abiri arangiye zanditswe bicura iki kuzitigeze zandikwa murabona kandi byo byose bikaba mu gisagara kinini kimwe cyonyene kirimo abantu miliyoni zine bega bicuriki ku isi nzima kandi naho biruko abantu ni benshi cyane ku buryo bitanashoboka kubitwarika mu Buhindi baragerageza kuba kuhagarika irondoka ry'igitsina gabo hamwe no kubagira ingumba gutyo abana ntibashobore kuvuka kubera ko bariko barongerekana cyane hari miliyoni amajana ane na mirongo irindwi mu buri gihe mu Buhindi bimeze gute mu Bushinwa aho abantu biyongera cyane Burusiya n'ibindi bihugu byinshi byo ku isi maze abantu batanguye kugwira ku isi murabona rero dusubiye mu gihe cy'imbere y'umwuzure kandi byabaye abakobwa kandi abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza barongora muri bo abo bitoranije bose nuko umwami aravuga ati mwe mu wanjye ntazokwamaranye nyurana n'umuntu ibihe byose ubinyama gusa nuko rero misi y'ibizoba imyaka ijana na mirongo ibiri kandi ibyo bigatanya byari muri icyo gihugu icyo gihe no hanyuma zawo abana b'Imana baraje barongora abakobwa b'abantu bakabyarana n'ababana nibo bahizi ba kera babaye barurangiranwa yo mbegi icigwa dufise ngaha murabona ubu kimwe mu bintu bya mbere nagomba ko mufata nkama nuko abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu maze bakabona ko ari beza ubu ibyo ngira mvuge byerekeye isi yose ariko niyigeze kubaho igihe mu isi uretse icyo gihe cyonyine nk'uko nshobora kubyiyumvira aho habaye ubwiza budasanzwe mu bagore kandi mushobora kubyibuka bamwe mu bakurambere b'abagore namwebwe hamwe mu bagabo mushobora kwibuka haraheze igihe ingene byari imboneka rimwe kuronka umugore mwiza ariko uyu munsi ntushobora kuronka utari mwiza ibyo ni kubera hashitse iki kintu cyo kwimwa imishatsi yabo kwisiga amarangi no kwambara ubwoko bwose bw'impuzu za gisambanyi hamwe n'ibindi bashobora kwiyerekana ubwabo muri ubwo buryo kandi rero ni ikindi kintu igihe cyateye gisubira inyuma nk'uko ibyanditswe bivuga kandi ubwiza bw'abagore bwarushirije kongerekana ndibuka igihe nari umuhungu mutoya ku ishuri ngaca mpindukira nkitegereza abana batoya uyu munsi abakobwa batoyi bakura iyo nitegereje abakobwa bakiri bato buno munsi rero ndashobora kwitegereza nkiyumvira abagore igihe nari nkiri umuhungu mutoyi ngaca ndaba abakobwa b'uyu munsi ndibuka ko hari umukobwa umwe rurangiranwa kandi ntiharahera imyaka mirongo ibiri n'itanu umukobwa umwe rurangiranwa umukobwa mwiza kandi mwiza umuhungu uwo ari we wese yashaka gusohokana n'uwo mukobwa kubera ko yari umwamikazi w'uwo mugwi nkumbure mu gisagara cyose habonetse abagore babiri cyangwa batatu nkawe byose byabaye byiza bose ni abanyakaranga ibyo nabyo ni gushitsa ibyanditswe kandi nukurabya ko ikimenyetso gitukura ikimenyetso cy'igihe cyegereje barimene bari remareme y'ibintu nk'irangi rituka risigwa ku minwa n'amarangi asigwa mu maso kugeza naho umugore atari mwiza cyane ashobora kwigira mwiza ku bwayo marangi yo mu maso hamwe n'ibindi bakoresha kugira bigire beza ihinguriro Max Factor rikora umutaga nijoro kandi muri Amerika mu mwaka hakoreshwa amahera menshi mu byo kwisigiririza kugira abagore bigire beza kurusha ayakoreshwa mu masumiro y'ibyo kurya n'iby'ukuri nibagiye igitigiri nyakuri cy'amamiliyaridi y'amadolari akoreshwa buri mwaka kubwo kugura ibyo abagore bacu bisigiririza bigira beza ubu ntacyo ndiko ndavuga ngwanya ibyo gusa ndiko ndabereka yuko ari ukurabya ko ikimuri gitukura kugira ngo ndabishigishe ko igihe cyegereje nk'uko Yesu ubwiwe yavuze ati uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizomba bimeze mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu murabona bimeze cyo kimwe kandi mufate nk'amigihe abantu batangura kugwira bakaba benshi abakobwa b'abantu bari beza abana b'Imana barabitegereza bitoranirizamo abagore rero iyo munsi imvugo yanje ubwanje ndiko ndabisoma ndabikura muri Bibiliya aho Yesu atubwiye gusubira mu itanguriro no kugereranya ibi bihe byose hamwe igwirirana ry'abantu n'ubwiza bw'abagore ubu ni kimenyetso gihambaye ubu imburi ya Yehova karorero akarongo ka gatatu hanyuma umwami aravuga ati ubwo nyene inyuma yaho ibyo bibereye nimwibuke ko ari mpemu yera yanditse Bibiliya kandi ko Yesu yari yahawe ubushobozi mu kunengesera kwa mpemu yera kandi yavugishwa gusa na mpemu yera kandi ibyanditswe na mpemu yera kandi urya nyene yanditse itanguriro gatandatu yatubwiye muri Matayo 24 ko twomenya ko igihe cegereje maze dusubire ku itanguriro gatandatu hanyuma tubigereranye ukugwirirana kw'abantu ku isi naho hari ibyo kubyara ku rugero hamwe n'ibindi byose birangurwa ntacyo bishikako biguma bibandanya kwa kundi kuko turi mu gihe cy'iherezo kandi rero raba neza bidatebye haciye hazi igihe aho bivugwa ko abagore bari beza cyane bakaranga cyane rero twobagereranya n'abiki gihe kandi ibyo turashobora kubyemeza rero nariko ndaraba amafoto amwe ya kera aho basokuruza bacu aho baca mu biyaga kandi sinshobora kwibuka izina ry'umugore ariko izina ryiwe ryari rizwi kuva i San Francisco gushika i Boston ko yari umugore arusha abandi ubwiza mu gihugu Perry White yindizeye ryari izina ryiwe haraheze imyaka itari mike yishwe n'umukunzi wiwe Scott Jackson kandi mwobona ifoto y'uwo mugore yafatwa ko ari umugore arusha ubwiza abandi mu gihugu byoba ari kigoye kumuraba yoboneka nk'uwa keraho hanze mu ibarabara nk'umugore uwo ari we wese mushobora guhura aho ariho hose yo murusha ubwiza inshuro zitatu umugore uwo ari we wese uyu munsi ashobora kubona arengana mu ibarabara murabona ni ukugwirira n'ubwiza bw'umugore kandi rero ndibaza namba abagore bacu babona ibi kandi bagashobora icyo nicyo gituma ashaka ko iyi bandi igenda ni nuko mudategerezwa gushirako ibingana uko dushaka ko mubabeza ariko dushaka ko musa nk'uko mwaremwe ntidushaka ko musa uko mutari bamwe muri abo bagore beza uwo binikira umuco bogeramwo kandi akabanyukura boca basukundi kandi ukabambika uko botegerezwa kuba bambaye ariko ntibabikora kandi ntiwobabwira ibindi rero tugiye kubishikako mu mwanya muto ariko iki ni ukurabya kw'ikimuri gitukura rero mwibukaho abantu batanguriye kugwira ku isi kandi abagore bakababeza yari iyo saha cari ico gihe ko umwami yavuze ati mpemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu murabona uburemere murabona ikiganza cy'imana mpemu wanje abakobwa b'abantu bari beza kandi baca bitoranirizamwe abagore kandi aravuga ati rero mpemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu nzoshinga iminsi yiwe yo kubaho ubu umurongo wa kane kandi muri ico gihe hari bigatanya mwisi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abana b'abantu canke abakobwa b'abantu babyarana nabo abana kandi nibo bahizi ba kera babaye rurangiranwa mwarabonye ko batigeze bavugana kimwe cerekeye ubugeni muraba abana b'Imana baza ku bakobwa b'abantu nta na kimwe ku byerekeye ubugeni kandi wofata ikigiriki cy'inkomoko hari ijambo risigura rivuga narabyanditse hano hantu kanaka umukenyezi batoramwo abakenyezi ku murongo wa gatatu babatoramwo abakenyezi mu kigiriki nabisesanguye uyu muhingamo ntibivugwa gutora muri bo abakenyezi havuga hati gutora muri bo abagore s'abakenyezi ubu ni mu bisuzume mukoresheje amfata yanyu hama murabe ko atari ukuri gutora muri ba bagore s'abakenyezi babatora uko bari mu busambanyi bweruye nk'uko biri ubu mu yindi mvugo bari mu busambanyi muri kirya gihe nk'uko nyene bari ubu bakora ibyo bishakiye kandi bakarongora umugore uwo ari we wese bashoboye kandi igihabana b'Imana ubu benshi muri bo baravuga hano ko barabamarayika baguye n'ibindi nk'ivyo kandi muri bo abagabo n'abagore ariko mu kwerekana ko atari byo sivyo by'ukuri Bibiliya ntivugana hamwe ibyerekeye abamarayika babaye abagabo cyangwa abagore kandi byongeye muri Bibiliya nta na hamwe bavuga ko umugore yoba yarabaye umumarayika nta na hamwe rero nimba mushaka ibyanditswe muri ibyo Matayo 22:20 n'abandi n'ahandi murashobora kubibona rero koko n'ikintu kitabaho umumarayika mugore niyo mpamvu umugore w'umuvugabutumwa umumarayika ni intumwa kandi ni kandi umumarayika ni intumwa kandi ntibibaho ariko murabona ko habahinduye uyu munsi nk'uko byari kiriya gihe ubu hano mufisi byanditswe bimwe bimwe kandi kahise nivuza ko tubiraba mu mwanya mutoraba neza abagore bicogiye mu minsi ya Nowa bategerezwa kuba aribo bari ibiganiro bya buri munsi raba abana b'Imana abaseti abana baseti babonye abakobwa ba Kayini ko barabanyakaranga kubera iki barabanya abagesera kandi barabakobwa ba Kayini igihe abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza babatoramwe abagore nuko abana b'Imana bakoroka bava mu cubahiro barimo hamwe n'Imana baca bacika bashakanye asanga ibyo atari ko ibi biboneka uyu munsi sinzi ibyo ari byo uko n'ukuri umugabo naho woraba ku mashengero yacu uyu munsi raba icyo ari cyo cyose ushaka kuraba ubisuzume neza ahantu hose hagaragara muri icyo gihe atankeka hari abagore beza abagabo bacitse abagurano babo niko bivugwa muri kahise yuko abagabo bacitse by'ukuri abagurano b'abagore kuko bari beza cyane ku buryo bacitse abagurano barabubakiye mu by'ukuri bicaniro baca barabasenga kandi yumvire gato barasenga by'ukuri umubiri n'amaraso by'umugore muri ico gihakoni kahise rero nimugereranye ibyo n'uyu munsi nico kimwe mwene data abagabo bo mu by'ukuri basenga abagore kubera iki mu gihugu cacu bwite muka Kennedy yiyumvirwa ko inshuro zibiri kurusha usumba uko biri ku mukuru w'igihugu uko n'ukuri kandi ni waba iminsi yose uvuga ku mugabo niyaba afise umugore abereye ijishaho nuko ubu rero bavuga ibyo ku byerekeye gutwara imodoka wumva bavuga ngo abagore nibo bashoferi beza kurusha ibyo si byo kuko ndababwira igituma biri na jewe turiko turazunguruka Leta Zunze Ubumwe twarabibonye twebwe ubwacu twashize agakarata gato hejuru mu modoka yacu akabaho gatoya duca twandika umugabo n'umugore kandi igihe cyose umugore yakora ikosa twashyira ikimenyetso ku ruhande rwiwe n'umugabo arikoze twaca tugishyira ku ruhande rwiwe nuko ku makosa 300 ibyo twita amafuti yakorewa ho mu ibarabara mwotangara hari 280 y'abagore kuri 19 y'abagabo ariko murazi gituma ntibabijyana muri sentare z'igipolisi umupolisi ntashobora guhagarika umukobwa mwiza umwe mu gihumbi atankeka azoshafati numero yiwe ya telefone ariko ntazomuhagarika kandi uko niko nyene biri ntibitangaje uko byabandika bita byerekana murabona kuko abagabo uyu munsi bameze nk'uko bari mu minsi ya Nowa bunama imbere y'ibicaniro by'abagore beza n'ukuri yo Yes ingene bitegerezwa kuba byari bibi cyane muri ico gihe ingene basenga abagore biyerekana mu buryo bwo gukwegana cyane kandi namba barabahinga cyane mubikora mubiye mukubikora ico gihe gusumba uko barubu nezerezwa nuko ntabaye ntabaye ico gihe iyumvire kuri ivyo ingene bagira gusa inge nabo bagore batanguye gukora nk'uko bakora ubu itegereze Bibiliya yavuze ngo bararya kandi baranywa rero ibyo ni ibyaremwe n'ukuri ubukwe ni uku kubahwe umugabo arongora umugore ibyo ni byo kubahwa ibyo byashinzwe n'Imana ariko iyo hageze aho umugabo afata atwara umugore w'uwundi mugabo canka agatwara inkumi kanaka canka umugore kanaka uwo yoba ari we wese agahemuka ku isezerano ryiwe ry'ubukwe agakora ikintu kitabereye n'icaha imbere y'Imana kandi bibiliya ibivuga ko ibicira ku iteka cane. Ubu rero itegereze yavuze ko ubwo bukwe Imana yarutanguje muri Edeni ariko atankeka yaciriye kwiteka ubusambanyi kandi aba bagabo n'abagore muri ico gihe barenze ku vyagezwe by'Imana baravyemanga barabikora mu buryo bwose. Rero nimugereranye ivyo n'uyu munsi nimuvyitegereze mushaka kubona ko itereni igeze ku gituro mwiyumvire cyane kuri ivyo ubu kuko Yesu Kristo atihenda niwe yavuze aya majambo murabona. Kandi nimwitegereze Bibiliya yavuze ngaha bararya kandi baranywa atankeka hamwe n'abagore beza babo. Rero turabona ko ivyo ari byiza ka kurya no kunywa ico ni kimwe mu mategeko asanzwe y'ubuzima dutegerezwa kubikora mugabiyo ari ivyo muguma mwiyumvira. Uyu munsi abantu bashitse neza na neza abanyamunoho imbore rw'abagore banywera inzoga mu mazu y'uburiro iyo ugiye ahantu inzoga zikaze n'ibinyobwa bivangatiranye bikaze cyane bidandarizwa abagore banywa kurusha abagabo. Yesu yavuze ati nkuko byari muri mu minsi ya nomwa bararya kabaranywa kandi bararongoza mu yandi majambo bara bana n'abagore batarongoranye kandi uyu munsi mwe byabaye umugenzo bari bafise reno ayo shobora kurongora ukahukana ukongera ukahukana byose mu munsi umwe ariko ivyo vyarataye igihugu abagabo abiyituko n'abagore bafata imfunguruzo zitandukanye z'ivyumba muri ibi bisagara binini binini. Rero ndatembera ndi neza na neza mu bisagara kandi ndazi ko ivyo ari ukuri ko umugabo agira amatariki yiwe n'umugore akagira amatariki kiyo nikoraniro ry'ibintu biboze gushika naho yavyaye umurwi w'urunganwe rw'abantu badakomeye ibinebwe batameze neza berekeza Gehinomu mu myanya miki heze rabaho umugabo ageze mu mubiri wiwe rabaho ageze kubera ibintu yakoze ubumenyi buguma bugerageza gukora indya zirushirije kuba nziza ibigori by'incange ni tomati z'incange inyama z'incange gihe ivyo bintu atari byiza na gato bari birica abantu kandi ntibabibona. Ni ukuvuga mu yindi myaka mike nta kindi bazoba baratara umurwi w'abantu bameze nk'ivyatsi. Mu myaka 50 heze inkino z'imipira zakinwa neza nk'uko babigira ubu kandi ntawigeze yumva ngo hari uwoba yavunitse ariko ubu barica nka 12 gushika ku 24 mu mwaka umupira ukubise umuntu nta kintu na kimwe muri we kimugumiza ari muzima ameze nk'igiteketeke umukubise aroroshe cyane acapfa. Igihe Bob Fitzsimmons yarwana na Corbett nibaza ko bahiganywe mu gukubitana ingumi incuro 125 mu muhinga mumwe atacho bambaye mu ntoki. Igihe abo bagabo bari bafise ingufu nk'izo mu maboko ku buryo urubaho rwa santimetero 5x10 rudugayijwe kuri santimetero 10 bashobora ku vuna urwo rwa santimetero 5x10 atakindi bakoresheje kiretse ibiganza byabo byuzuye imvutu baryama ibiganza byabo byinitse muri sipongo kugira ngo intoke zabo zikomere kandi igice kimwe cihiganwa nticara gace k'iminota 2 cyangwa 3 nk'uko biri ubu. Ntibari bafise ibyo bambara ngo bakingire ibiganza kandi nta n'umwe yapfa kandi bararwana igice cy'urukino kwari gutukura ugutura uwundi hasi wategerezwa gutura uwundi hasi kandi barwana inshuro 125 baturana hasi barabaga none uyu munsi bagiye kuzohava bahagarika ubwo buhinga bwo gukubitana ingumu mu gihe naho boba bafise ivyo bipfuka mu maboko no mu ntoki badashobora kurwana ibice 2 cyangwa 3 hatagize umuntu apfa. Ingorane ni iyihe? Akozwe mu murundo w'ibi sinzi n'ivyondo byoroshe w'uruvangatirane ataco rurimo gushikaho urunganwe rwose ruriko rurahona. Mbega Bibiliya ntiyavuze ko bazocika abanyantege nke n'abanyabwenge emwe ubundi bwoko bw'abantu bugiye kuza bazobeshwaho n'ibinini bafata ikinini mu mwanya wo gufungura nta kindi bari atari umurwi w'abanywi bitaba abanywi b'inzoga zikaze abanywi b'inzoga zivangatiranye zikaze cyane umugwi wabononywe n'imiti y'ibiyobyabwenge n'inshinge abana b'imiyabaga mu ishuri n'ubugararizi bw'abana ntibitangaje nyinaho mwibarabara akora nk'uko akora asunikira umwana mu bintu bimwe abagore beza barongo rekana ubuzima rusange bwarahungabanye yombega ikintu gihambaye muri iki gihe tubamwo ingene bakora ibi nibi kwivanga muri ibyo ntibazovyikuramwo bariko bakora iki neza na neza nk'uko bakora kirya gihe bategereza ibyagezwe n'Imana Imana yavuze ngo ntugasambane ariko berekana ko bashoboye kubikora atacyo babaye bibaza ko bazogenda atacyo babaye ariko ntibazigera babishobora bishobora bishoboka ko udashobora kuza kumviriza ibi ha uko biri kose Imana yavuze ko iki cobaye igihe cuko iki muri gitukura corabije Yesu yavuze uko mbega ubu icaha bariko barakora kandi bagatwenga icaha birashika kenshi yuko ibyo nyene iyi Bibiliya yita ubuyobe isuye umunsi byiti byiza iyo ufasha abakobwa bacu b'imiyabaga ukabambura impuzu zabo ukabashira hanze aho bambaye ubu butura amapataro n'ibindi bakagenda mu ibarabara bakibaza ko ari byiza ko umukobwa ashobora kwerekana umubiri wiwe w'umugore rero Bibiliya ivuga ko ari icaha ubuyobe ari ku isi byita byiza raba bagira ibyagezwe by'Imana kandi ishengero ntacyo ribivuga ko harageze ko hagira umuntu ahaguruka mu izina ry'ubugororotse mu izina rya Yesu Kristo akabidoma ku rutoke kuko igihe kimwe tuzokwishura kuri ibyo ku munsi w'urubanza rero ntibyaba ibi byumvikana nk'ibintu bya kera kandi bishaje ku muntu kanaka nimwihweze mu myaka miki heze mwongere murabe ibiriko birabubu muheze mwiyumvire kuri kazoza nta kazoza kari hwatarukuza ku mwami itegereze neza mugereranya abo bagore bo mu gihe cy'imbere y'umwuzure n'ingene bimeze uyu munsi ni mwihweze ico barico mwihweze iby'abana b'Imana bakoze mwihweze ibyo bakora uyu munsi nta gihe kinini giheze nari mu gikorane nuko bihakwa kunjira hasi igihe bose abantu bose basa n'abanezerezwa gusa n'imvugo y'umukozi w'Imana yari ahagaze imbere avuga ngo ubutumwa kandi nari nicaye ahantu mu mfuruka kandi hari umukobwa kiri mu yinjiye kandi mu vyukuri yari yambaye nabi nuko araza agenda agenda muri iryo shengero nkuko bibiri yivuga atera udutambwe duto duto rero abavuga butumwa bose bari imbere ahavuga ngo butumwa nkikoraniro ryose bose bahindukiriza imitwe yabo bamukurikiza amaso ncani yumvira kuri iki canditswe abana b'Imana bitegereza abakobwa b'abantu abanyabyaha abagore batagira Imana beza yo ivyo byaciye amashengero ubunywenywe byirukanye mpemu w'Imana raba neza bitegereje abakobwa babantu rero nimwibuke Yesu Kristo atihenda yavuze ko ibi bintu bizoba uko muri iki gihe kandi yaravuze ati nimwabona ibi bintu bishitse muzoce mumenya ku gihe cegereje rero sabantu benshi bazovuga ivyo harabavuga butumwa benshi batoshobora kuvuga ivyo yo bishobora yaba yabishaka ariko iyaba yabishaka ishengero ryo mwirukanye uko n'ukuri kuzima ariko hari ikintu kimwe ngaha namba umuntu yarahamagawe n'Imana azogumana na Bibiliya sinezwi icyo byomusaba gukora mutegerezwa kwibuka kwari ukuri kandi ukuri kurabaha canke kurabohora kandi uko niko neza na neza Yesu Kristo yavuze abana b'Imana baguye kubera indemo nziza n'amashusho meza by'abakobwa b'abantu kandi ibyo ni byo neza na neza tubaye mu uyu munsi byasubiriye kugaruka rero n'umugereranye urya munsi igwirirana ry'abantu abagore barushiriza kuba beza ukugwa kw'abana b'Imana kurongora no kurongoza imanza z'ukwahukana kubaho mu busambanyi n'ibindi n'ibindi rikuki uvuga uti mwene data Branham rindira gato sindabizumviriza mwene data ati mbere yuko uvuga ikintu mbiri zibi Yesu Kristo yavuze ati yuko umuntu wese yitegereza umugore akamwifuza aba hejeje gusambana nawe mu mutima wiwe kandi yuravye iyo umugabo asohotse avuye ku kazi avuye ku rusengero avuye muhiriwe akinjira mu ibarabara ubona iki atari yihayanishwa ku ruhande rwose rw'umubiri n'amaraso by'abagore bambaye impuzu zifata bamasura meza uragerageza ibyo nibyo imana yavuze ko byoshitse ibyo bishitsaho rero igihe kigeze kurugi nkuko byari mu minsi ya Noa igihe abana b'imana bitegereza abana b'abantu baca babitoraniriza mwa bagore murabona naho mugeze ubu nimwitegereze turabona yuko nico kimwe uyu munsi turabona muri kahise ko uku gukwegera mu busambanyi bari bafise muri bo gushika naho abana b'imana bashiriraho ibicaniro by'abagore kirya cha Venice n'ibindi bindi murabona bo barashizeho ibicaniro no kuvyunamira rero muravuga muti mwene data Branham ntidufise ibintu nk'ivyo uyu munsi ntiwoshobora kugereranya ivyo n'uyu munsi ndabasavye ikigongwe nizera yuko birushirije kuba bibi uyu munsi gusumba ko byari ico gihe tubona iki televiziyo ntushobora no gutora ikinyamakuru ariko ico ubona cyose cyuzuye abagore abagore beza kubyo batekeramwo inzoga zikaze byose mu binyamakuru bambaye mu buryo bwa gisambanyi n'ubusambanyi ku mateleviziyo mu bintu byose hari abagore bambaye gisambanyi abagore bamwe beza kandi dusanga ku matangazo yo guhayaniza yo guhayagiza itabi ikintu cyose ushobora kuraba usanga hari umugore agukwegera mu busambanyi ntushobora no kubona ihayagizwa ry'ama shesheti maremare yoroshe utayabonye yambitswe amaguru kanaka matomato kandi uko n'ukuri ariko nibiki kubera iki byo indibu kumugabo nakorera Chris Misner aho haruguru ku ruhande benshi muri mwebwe muribuka Chris Misner umugore wiwe Liliana izina ryiwe ryari riri ndibatsu wo kwaba Eli Wangan kandi umuntu umwe yaje amutumbereye yari umukobwa mwiza kandi umugabo umwe yashaka gusaba uruhusha se wiwe kugira ngo ashire ishusho yiwe ifoto yiwe isura yiwe ku kantu batekeramo imbombo nuko mu ruteriano w'umudagi akuza arahaguruka acaravuga ati ico ni gitutsi kuri jewe gushira umukobwa wanje ku kintu batekeramo imbombo ngo ikwiragizwe mu gihugu cyose mbega uyu munsi ni gute igihe iba ibiba ho by'amatangazo televiziyo ibintu byose ubona ni ubushira soni ubuhumana ubusambanyi kutagira imana uko n'ukuri ibyo nibiki itereni ya kera iriko irinjira mu gituro cyayo ubu bibiliya yavuze uko izoza vuba turumva uguhinda kwayo turavuga ibyerekeye ibindi bintu kuri ibyo yamara ibuka uko n'ukundi kuravya kumwe kuravya imbere yacu uyu munsi yo turabona ingene mu gihugu bimeze turabona imiturumbanyo yo muvyo ntwaro turabona ishengero uko riri twigisha kuri ivyo byose yamariki n'ikintu gishasha n'ikintu kitamenyerewe kwigishwa ko yamara kubikora kuko ijwi ritegerezwa kubisemerera mwibuka amajambo nkayo mvuga muri iri joro azosubirwamo hariya mu rubanza murabona aho mubona uyu mugore nta gihe kihaciye mwiyerekwa umwami yanyeretse namubonye apfa uyo sinzokwibagira na rimwe izina ryiwe Marlene Molowe kandi sinari bwamukubita ijisho jewe sinjaho barabira amafilime yamaranana nabonye nyamukobwa kandi yari akwegera abantu mu busambanyi yagerageza gushikira ikintu yari ko aracikana yari yafashwe n'ingwara y'umutima kandi umwami arambwira ati rero vuga yuko yapfuye isaha 10 zuzuye ntiyahuye yavuze yamara ushobora kuvuga ko yapfuye isaha 10 kuko hari hasigaye imisegonda mikeye imbere y'isaha 10 kandi rero narabonye aho bamutoye kandi narabibwiye biri narabibwiye umuryango abo twari kumwe kandi iminsi mikeye inyuma yaho ni Marlene Morowe yapfuye rero igihe nari muri Canada ubundi munsi abana banje bagumye bambwira bari ahantu hari umugore yaduhaye inzu kandi yarimwo televiziyo kandi bangira bati hazobamwo igikino citwa uruzi ntahindukira ni uruzi namanja kurobamwo igihe cyose kandi umugenzi wanje Down Smith ni waturongora muri icyo gikorwa baravuze bati babigize irerezi kandi baravuze bati data nkumbura umushinga ntahe Smith arimo mu nteguro wumva wokunda kugira aba ni byiza naravuze nti aho byo vira muri Canada ni nashika kare nzogira aba rero mu gihe irerezi yarekanwa naragiye kugiraba nagiye kugiraba kandi aho nagenda nasanze hakino amwo nde yatari Marine Morowe umve niwe yari aho inyuma y'umwaka cankurenga yarapfuye yaraho yambaye impuzu ziteye isoni cyane ijwi ryiwe nyakuri ryarumvikana kandi izobandanye byumvikana imyaka n'imyaka kuri iyo bande yafatiwe kwa majwi nimbi iyo bande ifata icyo yakoze rero yaba babibona kuva ahantu ari muri iri joro nizera ko yakijijwe yamara ntavyo nzi ivyo ni vy'Imana yamara nimba ashobora kubiraba ntashobora kubihakana ntashobora kubihakana kuko turafise turabifise kuri bande bicuriki ku mana ifise gushika no gukubita urugohe kwiwe igikorwa cyose kuri bande yiwe ihambaye ivyo bizoba ntidushobora kubizibukira baraho neza na neza kandi mwibuke yaba hariho mikoro ivugira ngahaho iri kandi ubu nkaba ndiko ndasamiranisha ubu butumwa mwisi abantu ku mpande zose zisi bariko barumva ijwi ryanje n'imbere y'uko rirenga aha hejuru havugirwa ubutumwa ngo ribashikeko ivyo nivyo mu vyiterambere rya none ryiyisi kandi murazi riryajwe ntiryigera ripfa ntirizokwigera ripfa ubushakashatsi buvuga ko mu myaka 20 hamwe bobandanya batera imbere nk'uko biri ubu bazoshobora gufata ijwi ryite rya Yesu Kristo igihe yari ngaha ku isi mu myaka 20 iri imbere uhereye ubu kukaba nkako ni nko guteka amabuye mu kidengeri cy'amazi imipfundi irashobora kuzimangana imbere yanyu ariko ubushakashatsi buvuga ko ikubita ku nkombe no kuyindi ziba hari nibindi nkivyo ntiyigera ipfa namajambo muvuga nayo muzohura nayo ku munsi w'urubanza kandi azobatsindisha canke abakize kandi nta jambo narimwe muzobibukira kandi turazi neza muri iki cyumba uyu mwanya hari amashusho y'abantu agiye bagirana muri iyi nyubako namba mutabyizera ugurura televiziyo kandi hari n'amajwi y'abantu gusa ntidushobora kuya afatishi ibikorwa by'ingingo zigize umubiri wacu rero bafise igituro gitangaza amakuru cy'icyuma gifata amajwi cyangwa ibombo cyangwa ikiyo gifata ayo majwi kikongera kikaya rungika kandi rero ikintu cyonyine bibiliya iri niki ijambo rya Yesu Kristo yavuze kandi naryo ubwaryo ni rizima neza na neza nk'uko irindi jambo ryose riri muri iri joro rero namba umutima wanyu warogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo gacuhinduka wakira ibiva kuri cya cuma kirungika uko yararejo n'uyu munsi niko ari niko azokwama ibihe bidashira kandi akora birya yakora kubera ko amajambo yiwe adashobora gupfa ni mazima kugeza ibihe bidashira ntibakeneye kwifatisha icuma cyangwa imyaka 20 uhereye ubu turaryakiriye ubu nyene rero nuko biri nuko tubandanye kuri uyu munsi uhambaye turimo twegereje kuza k'umwana w'umuntu rero ibi muri birarabagirana hose byerekana kuza kwiwe turabibona muri politike tubibona mu mashengero tubibona mu gihe tubibona aho turaba hose turabona ko izuba ritagisa uko ryahora isi yaracuramye ubu bambwira ko hariya mu gice cya ruguru cy'isi kiyagati mburutse kurusha uko cyahora gusa sinibuka uko kwimburuka kukongana mu bwinjiriro bwiba hari muri Belling washobora kuhajabuka n'amaguru ubu hari metero nyinshi n'ama umanuka hasi ubwinjiriro bwiba hari muri Belling bwimburutse kuki isi yara byimbye imbere muri ibyo ikiyaga nticimburutse cyane aho cahora cimburutse kikaba cimburutse cyane aho kitari cimburutse isi yaracuramye burundu irabandagirana irahungabana ibyaremwe byose byavuye mu kibanza cyavyo ibyo dushobora kubona byose kandi ubu iri joro turabona ibyaremwe byose ubwavyo vyigaragaza mu kiremwa muntu ikimenyetso cy'ukuza kwiwe kuko abahungu b'Imana n'abakobwa b'abantu uko bo babeza batoramwe abagore ni saha nkitubamwo yo kandi byari bimeze gute kiriya gihe rero turabona muri kahisi iki kintu kibabaje abagabo basenga abagore kandi tubona ko uyu munsi isi ari y'abagore nari mu Swiss nta gihe giheze nta gihe giheze kini kihachi kinini kihachiye kandi nabwiye ubu ntacho dupfa n'abakenyezi baba ba Kristo oya mushinga ntahe n'utubuyenge twigiciro kinini mvuga muri rwinshi inge ni siri kwiragenda hari umufaso nitwari ko turajana mu mamodoka mwene data Gerbur n'umwigeme bagendana yari kwararesha n'umugaba afise hafi imyaka yanje atigeze arongora umusore akuze kandi akaresha umwigeme kandi rero umwe mu bigeme bahariya hanyuma aravuga ati mwene data Branham tubarira ibyerekeye Amerika turatahura yuko abagore baho hariya n'isi y'abagore nta nkeka naravuze nti nivyo yavuze ati namye nshaka iminsi yose kujayo rero yari naciye ntangura ndamusigurira aravuga ati ngwiki ndavuga nti ego ubwo nyene byahinduka igiciyumviro ciwe rero yavuze ati wobaho guta ubuzima bwa Gikristo ahantu nkawe none vyiyumvire namwe igihe naja i Roma hanyuma nkururukiri San Angelo hari imva zubakiwe mu kuzimu biravuna umutima mvuye mu ihoteli nkamanuka mu kibanza cyitwa imfuruka zitatu mu isoko abagore mu ibarabara mbega ubushizi bw'isoni abagore barakwegera bakagusaba itariki mwosohokanira ko abagore batandukanye ikireho k'ubwoko ubwo ari bwo bwose kandi ndibagiye igitigiri cy'abatumbereye biri na jewe hamwe na mwene data Baxter imbere y'uko dushobora gushikira iriba kandi hari umugabo ava muri twa yatumbereza aho hantu naravutse nti mbega abo bagore babwirizwa kubaho ubuzima nk'ubwo yaravuze ati oye igihe abasirikare bari ngaho niho babimenyerereye kandi naho byari uko bari bafise akazi keza yamara bakabibandanya naho nyine ariko n'ahantu nkaho aho nashika muri urwo ruhande rwa San Angelo hari icapa kininiya uva i Vaticano cavuga kiti itangazo kubw'abanyamerika kazi murasabwe kwambara impuzu imbere yo kwinjira kugira ngo mwubahirize abapfuye narabonye umukobwa w'umunyamerika shika ipari kandi pari niho hava ibigezweho yamara uwo mukobwa yari yambaye ku buryo buteye isoni ari kumwe na se na nyina ku buryo abasirikare bakora ngaho barekuriye ibipawa byabo hasi n'imyiko bakirukanga kuraba icyo kintu kuraba uwo mukobwa w'umunyamerika kazarengana nitwebwe tuje imbere mu bigezweho yahora ari pari no n'ububaza ngaha kurondera imyanda ishishi iteye isoni kandi muri iki gihugu aha hejeje guca umubyuro w'umubatizo wa mwemu yera hamwe n'umukundwa w'umwami Yesu yerekana ibimenyetso byiwe n'utwumiza n'ibi n'imbabazi kandi avuga by'uko byari mu gihe cya Nowa rero ibi muri biravya mu mpande zose Imana ishobora kuvuza uwapfuye akava mu mubiri bwiwe Imana ishobora gukiza abarwayi Imana ishobora kuvuga bizoba bitaraba kandi ikabishitsa atagahaze igihe cyose atakwihenda kandi ushobora kubwira ubutumwa abagore bacu muri Amerika ariko barushizaho kuba babi kumwaka bombe nashaka kuva iduriba muri Afrika yepfaho imvukira ibihumbi nk'amajana abiri bari bakoraniye mu gikorana h'Imana yakora igitangaza gihambaye kandi narabonye imvura imvukira ibihumbi 30 bambaye uburenge tabagore baraho bambaye ubudede bucishe bw'uburebure nka santimetero 10 bapfuka ubwambure n'abagabo batambaye agahuzu nakamwe bapfutse ubwambure nka santimetero 10 gusa bambaye ubusa uburenge tibaryamako urushato rw'impene bo babuhabwa iyo bashikanye imyaka kanaka hanyuma rero bagaca bububamwo baburyamamwo bakabwizingiramwo kandi iyo bapfuye babubahamba ahantu kanaka mwiraro kandi narabonye abo bagore b'imibereho ya kera kugezaho umugore yibarukira umwana ari ku metero 6 zahondi ntiyigeza aca ku bitaro bo umugore yaramufashije aho nk'umunota umwe kandi mu minota nk'itanu byose byari birangiye yaciye atora uruyoya acarushira mu gikiriza ciwe kugira ngo rwonke mbega imibereho ya kera ariko igihe babona ububasha bw'Imana mushobora byose gucitse ku muhungu yari yarasinzikaye atarakigira nubwenge acara haguruka afise ubwenge ahimbaza Imana ibihumbi 30 byimvukira bambaye uburengeti bakiriye Yesu Kristo nk'umukiza w'umwe ku giti ciwe habaye iki muravyiruka ivyo biruta incuro 10 vyabaye kuri Pentecoste ibihumbi 30 kandi nta numwe naritegereje abo bagore n'amaso yanje ubwanje igihe bava hasi bakamenagura ibigirwa mana vyabo bakashikanira ubugingo bwabo Yesu Kristo ntibari bazi nkumbure ntibari bwumve nari mu izina ryiwe benshi muri bari kwikihe bakubita hasi amavi yabo hanyuma abantu narababajije namba bakoze ivyo bibavuye ku mutima baramaje mukumena ibigirwa mana vyabo kandi baramenaguye ibigirwa mana vyabo rero mu gihe bakubita amavi yabo hasi kandi bagashikanira ubugingo bwabo Yesu Kristo nkiriko ndabasengera niho baca bapfa hasi bahindukiye kandi abo bagore bahagaze bare kuya maboko batazi ko bari gusa bukwi nabo ku bugingo bwa Kristo bukoze ku bugingo bwabo nabonye abo bagore bazinga amaboko baca baranyororomba bahunga ahari abagabo none namba gukorwa ko na Yesu Kristo bituma haba ibyo kumvukira icambara uburengeti vyotegerejwe gukora iki ku gihugu kimaze imyaka ijana cumvise ijambo ry'Imana ngaho rero natwe narabibonye simvuga uwundi muntu yavuze narabibonye murabona biratangaje rero ko twiyita abakristo kandi uko umwaka utashe twikura impuzu kurusha kandi amashengero akamera nkaho ataco biyabariye integuro za televiziyo yo zituma abagore b'inyama n'amaraso bo simana ngora ariko bashira Amerika neza na neza mu gihagararo gituma ibyanditswe bishitswa igitigiri cha Amerika ni 13 akanyabugoroka Amerika ni umugore iminsi yose ariko no ku mafaranga yacu ariko bintu byose rero ubu tugiye atankeka kwinjira mu gihe Amerika igiye kuronka Imana y'ingore mu gihe cya vuba murashobora kubona ibyanditswe n'intoke ku ruhome rw'inyubako yo tugomba dukora iki ntimushobora no kugenda mwibarabara ngo muronkera aba mwibarabara ngenda mu gisagaruce uraba ukugena abagore biyerekana ukugena bigira ubwabo bambaye impuzu zimeze uko mu by'ukuri mugore yotegerejwe kugira isoni ryo kwambara ari mu cumba ciwe kugenda mwibarabara muduhudu tumufata cyane kandi tugufi cyane rero hanze iruhande y'amazi y'ikiyaga mudukinini duto canke utwobabo kwita kose n'ibindi bintu nk'ivyo rero ntibamenya ko barimo impemu y'ubugwanizi mu gihe benshi muri bo baririmba mu ngumigu y'abaririmbyi ivyo nivyo Yesu yavuze ko vyoshitse umubiri w'umugore na w'inyama n'amaraso si ubutumana ku bwanje Imana imparire ni n'abanihenze n'ubuhenyi kuri bose ntiwotatira rwose umugabo asanzwe atari umukristo mu gihe aguye kandi akarwa mu mageragezwa kugezaho akoreraho hantu ikibi aguma murabona adashobora kwigumya ubwiwe biratangaje kuba hatari gufata ku nguvu kuruta uko hari kubera kenshi na kenshi abagore babifise mu ruhara ariko iyo bitabivyo wotati y'umugabo gute shiri kosa ku mu kibanza caryo umugore avuga ati none mwene data Branham neza na neza ndatunganye ku sindabikekeranya ariko mushikanje urazi kugiye kuzokwishura ku munsi w'urubanza ko wasambanyaho wiyanikira hanze hanyuma abagabo bakakwitegereza yaravuze ati uwo wese yitegereza umugore akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima wiwe kandi azotegerezwa kubyishura kandi nkumure ntiwagize ubwo busambanyi ariko iyo urete satani ngo agushire kwiyo mpemu mu gihe kamere ubwayo yotegerejwe kukwigisha ko ari bibi hatariko mpemu w'Imana kamere yoshoboye kubikora kubigisha ko ari bibi mbaye ndabivuga bitaraba ko vuba bagiye kuja hanze biyambitse utwo tuntu tuzoba ari neza na neza ibabi ry'umusuko n'ubugira kandi navuze ibyo bitaraba haheze imyaka 30 murabona bamwe batyoza bibiliya murabona bazobikora n'ubuhenyi ku mugaragaro ubu umurwaniza kuri ibyo nyene kubana b'Imana uyu munsi kandi ibyo nivyo itegereza ubuzi bwacu byinshi mu buzi bwacu buganzwa n'abagore byinshi muri bwo ibyo nivyo itegereza amashengero yacu itegereza igihugu cyacu ukubye n'abana b'Imana bunamiraka nyabugoro k'ivyo bintu abo bagore ico bo kubwanje atakindi baratara bamara yaberuye ni kintu kiremereye kuvuga ariko n'ukuri kweruye ndazi ko abantu bumva aya mabande n'ibindi bazo kuvuga ibi bintu none wobigira gute iyo wiyerekanye nkuko hanyuma umugabo akakwitegereza nkuko Yesu yabivuze ubusambanye nawe rero mu gihe uwo mugabo azotegerezwa kwishura kuba yarasambanye ninde yabitumye ikosa ni ryande n'uwo mugore yikuye impuzu gutyo agaca yiyerekana canke akazi imbere y'uwo munyabyaha ibyo nibyo ico ni kimenyetso ciki igihe ciherezo iki muri gitukura ubuvyeyi bwaratitutse ibihugu biriko birasambuka rero namba ushaka kurabaho Yesu yabivuze So Matayo 5:28 naho byari ubuzima bw'igitsina gore bwamuviriyemo imvo n'imvano yo kurwa kimwe ku bw'ibyo inkomezi z'ubusambanyi zazanye ukononekara namba ushaka kugira ubushakashatsi ngibi bihugu nagizemo ubushakashatsi kugira menye icatumye bagwa kimwe cari Egiputa Ashuri Roma n'ibindi byatembagajwe n'inkomezi z'abagore Itegereze neza nta kintu Imana yahaye umugabo inyuma y'agakiza kibereye kurusha umugore mwiza nta mugabo ashobora kwirura nta muntu ashobora kwirura uwundi mu gihe barushe ntibogiriranira ubyizigirwa nk'uko babugirira abagore babo none ni ukugubwa neza kungana iki mwebwe bene data mubamwe mu gihe ufise umugore mwiza mutoyi atunganye kandi agororotse anakunda gusenga rero ushobora gutahurushe kandi wacitse intege ma ukicara gaca ashobora kukuyagisha ashobora gukora ibyinshi kurusha uwundi wari we wese ibyo kuri ni kirezi n'umwami kazi ariko nimwibuka umugore yashizweho kubwo umugabo so umugabo yashizweho kubwo umugore ikiremwa cyanyuma imana yigeze kurema cyari umugabo umugore ni ikintu cavuye mu mugabo kandi yabayeho kubwo umugabo so umugabo yabayeho kubwo umugore barabinyuranijaho none umugabo yunama imbere y'ikigirwa mana cy'umugore ico nico kintu neza na neza cyatanguje ivyo mwitanguriro cyo nico cyashitse mwitanguririge umwana w'imana Adamu yashobora kugeragezwa ngo akore ikizi ya satani yaje mu muntu yitwa inzoka we yarameze nk'umuntu kandi aho niho byatanguriye ko Eva inyuma y'ijambo ry'Imana nibyo byazanye umubabaro wose akaburi kose cahashotse cigeze gukogwa catanguriye aho nyene ngica ubugira kandi iki abagore bazanye kugwa kwa mbere kandi abagore nibo baheze ibihe yarabitanguje arabihejeje nibitangaje ko bibiliya yavutse ngo nabo bazoba bakorotse isiyoni bazokwakaka mu nyonga h'umwami igihe Yesaya 5 yavutse kuvyerekeye ingene ingeso mbi z'abagore zizoba zimeze mu minsi ya nyuma n'ingene bazoba bameze impuzu nyinshi bategerezwa kuba bafise n'ukuntu bategerezwa kuba batunganije imishatsi yabo n'ibintu byose nk'ibyo bibiliya irabivuga izi Yesaya 5 ingene yagenze yambaye ibirato birebire agenda arabivutse inzira yose kandi yona yunamuya amashesheti yiwe maremare n'ibintu yakoze n'imyambaro myinshi yo guhindura imyambaro n'ibintu nk'ivyo kandi bivurwa ngo ibyo byose azobikorwa ko kandi azokwicara nuka bivuye kukwigenza nabi kandi byongeye bivugwa ngo abagore ndwi bazofata umugabo umwe bamubwire bate tuzokwitirirwa akazi kacu tureke gusa twitirirwa izina ryawe kugira ngo dukurwe ko ibimaramare ariko yavuze ate ese ubwiza rizogira ishami rito rizokoroka kuri ibi bintu hazoba ari ukwera ku mwami muri ico gihe aho abagore b'ukuri bavutse ubwa kabiri bamenye ikibanza cabo naho bakekezwa bakitwa basazi nabo mu gihe ca keri kintu icarico cose ariko rero kora nk'umugore w'umupfasoni hagarara nk'umugore ambara nk'umugore vuga nk'umugore baho nk'umupfasonego amina bisigura ngo nibibe nk'uko ntugira ubwoba ntibikubabaze nibyo ijambo rya Yesu ubwiwe yavuze ko byoshitse uko kugaragazwa guhambaye yarongera avuga ati mu gihe cha Loti namba ushaka gushira ikimenyetso kuri ivyo vyanditswe ni Luka 17:28 yavuze ati bararya baranwa baragura baratandaza mu bisanzwe ivyo ni ibintu byemewe ariko itegereze kandi ivyo byaratwara kandi bashira byose ibyiyumviro byabo byose kuri ivyo kandi mu gihe cha Loti abagore bari hasi cyane mu ngeso zabo kugeza aho batari bagikoreshwa ico bategerezwa gukoreshwa nk'abagore abagore ariko bari barononekaye gushika naho ba byacitse bisanzwe ko abagore bataye agaciro kugeza naho ba abagabo bo arongorana n'abandi bagabo ugutituka gusangwe twatumye utwo ducenge mandema ngingo twirondoka duhinduka ikibanja cyatwo kuko abo bagore boroshe kuronka. Mu minsi mike iheze nari harya Tucson nja kugura umukate nuko hari umuguhungu yari ahagaze hanze aho n'utundi twana tw'uduhungu tubiri mu modoka uwundi yarinjira tori paki y'itabi umushinga ntahe akuze widi wimvi araba hasi aravuga ati iri tabi ni ryande nyoko wawe aravuga ati oya ni ryurya muhungu aravuga ati arakuze bikwiye kugira ngo arironge aravuga ati ego mushinga ntahe araba inyuma kukandiye nari mpagaze mfisi kimanyo mukate ni robo rya mata nitegereza yukara agenda aravuga ati ni byiza hanyuma ararimuha arahindukira arandaba nuko acavuga ati ndabikekeranya naravuze nti ntashobora kuba kuze bikwiriye wo kubikora ariko gose ntakwije imyaka uko yobangana kose yavuze ati ndemeranya nawe baravuga ati ugira ingorane mu kugerageza kuri reka naravuze nti sinigeze ndaritangura ndavuga nti sinigeze ndaritangura ndavuga nti ababyeyi banje baratumura bakongera bakanywa itabi mugabo umwami imana yaririndinze yarahindukiye aranda batangaye ukuntu nuko aravuga ati emwe niyumvira yuko ari bite rasoni birengeje uyu munsi kubona ukuntu aravuga ati aho hambere twarubaha cyane abagore aravuga ati twaramwubaha twarakura inkofero imbere yiwe twaragenda mu mabarabara kandi abashinga ntahe bumvise umuntu avuze nabi umugore kanaka bamukubise ikofe murabona yarongeye aravuga ati barubaha abagore ariko aravuga ati mushinga ntahe abagore nibo babyikwegeye bonyene aravuga ati ubu ntibahaguruka bari bafise umugenzi wo guhaguruka mu mamodoka umugore ahagaze umugabo wese yo kuyi nkofera akamuha iki akicara akavuga ati ubu no gusugumana kugundana aravuga ati barabyikwegeye bonyene kandi uko nukuri kurya kuzimu kumurwanizi kwa harya i Hollywood kwarabishikanye ku mateleviziyo no mu binyamakuru kugeza naho byacitse igikono kinini cyutse uyu mwanda nibyo ndabizi yuko ibyo atari imvugo iryohera abantu ariko ni imvugo y'ukuri n'ukuri ni ijambo ry'umwami rikongera rikaba ikimenyetso kiburira abantu ko Kristo azoza muri uru runganwe ryavuze ritababona ibi bishitse ntibazopfa kugezaho ibi byose bishikijwe ryavuze riti juru n'isi bizopfa hariko ijambo ryanjye ntirizigera rivaho ni mburi ikimuri gitukura kiriko kiraravya kuraho ko igihuzu turi mu gihe cy'iherezo turabona ibimenyetso by'umwami Yesu akiza abarwayi azura bapfuye asenze impemu mbi turabona abantu bahinduka bera kandi batunganye kubwa mpemu yera turabona ubuzima bwahindutse turabona ibimenyetso bihambaye turabona ibimenyetso bidasanzwe mu bibere nka bya bintu biguruka mu kirere bimeze nk'ibisahani muri Pentagon abantu benshi babishyira muri televiziyo bakabyandika ntibazi icyo babyiyumvira ko ubwoko bwose bw'ibimenyetso nsiga bwenge umwami Yesu yururuka mu ishusho y'inkingi y'umuriro afatwa ifoto abana natwe yemeza yuko ari wa wundejo turabona ibi bintu byose bishika turabona ugutimba kwishengero turabona idini rikura nimwabona igiti cy'umusukone n'ibindi biti byose bitutuza amababi abayuda bataha igiti cy'umusukone abayuda basubira mu gihugu cyabo igihugu cyabo bwite turabona abapresbiteriyani abamethodisti abapatisti abaruteriyani abapentekota amashengero yose azana amababi umuvyuro yaravuze ati mwitegure iki nicyo gihe nimwabona ibyo bishitsaho niho imana yiteguriye guhamagara abatoranijwe bayo rero igihemu ikindi kimenyetso yaravuze ati nimwabona abagore bagenda babeza cyane nimwabona abana b'Imana babagira abagore babo no kubatoranyamo abagore babo kandi bagakora iki kirya cyangwa ikindi yavuze ati mumenye yuko icari kimenyetso aho niho turi ubu ikindi kintu nari nanditse mwibuke abakobwa babiri ba Rotego turibuka ibyo hagati mu gisagara cy'i Sodomu Yesu yavuze ngaha muri Luka 17 nkuko byari mu gihe cya Sodomu mwibuke yuko abagabo bari barakoresheje abagore mu buryo bubi gushika naho igikorwa gisanzwe cy'ubuzima nk'icyo kitari kicipfuzwa kandi yo ni bibi cyane kuvugira ibi aha imbere havugirwa ubutumwa ariko iki ni namba harigeze kubukuri hategerezwa kuzana na gutegerezwa kuzana na nga kandi ni bibi cyane uyu munsi gushika naho hari amacumu y'ibihumbi incuro ibihumbi byabo biguma byongerekana ahantu hose uko none karabagabo bendwa n'abagabo bendana nk'uko byari muri ico gihe kuberako uburyo busanzwe bw'ukuntu abantu barondo kakwisi bwononekaye cyane kandi bibandanya nk'uko byari kugeza naho ku byifuza igikorwa nk'icyo kuriko kuragabanuka kwihuta cyane no vuga ko nko mu myaka yindi 10 cyangwa 15 bizoba byarengeje hafi uko byongerekana ubu ibyo kwitondera bihambaye nari mfise ikintu nakuye kwa Edgar Hoover kuri ibyo nariko sinzi nari niyumviriye ko ndagifise ngaha ariko ntacho mfise kuvyo we yabivuze ko kandi ubu turabona ibi bintu yo Yuda mu gitabo ciwe gito gihambaye niko ndacita ku murongo w'indwi reka tuwusome shaka kubisoma Yuda ku murongo w'indwi iki gi ni gitabo cyanyuma imbere y'igitabo cy'ivyaciriwe Yohana ndafise aho nashize ikimenyetso ngaha Yuda ndwi umurongo w'indwi umugabo n'umugore bagirirana amasezerano yo kwabirana bakaya sambura bagakoresha ingingo z'imibiri yabo ico zitaremewe mbiriza kandi nkuko Sodomu na Gomora n'ibisagara byari bihereranye navyo byitanze bikiha ubusambanyi nkavyo n'ukwenda nuko imibiri itaremewe murabona yo ubusambanyi n'ukwendana uko imibiri itaremewe kandi byashiriweho kuba karorero ko kubabazwa no kwihora n'umuriro utazima no kuvuga gutokombera no guhonywa angaha mu gihe giheze I Los Angeles nari ntindiriye canke nari hanze mwikambi nariko ndatwara imodoka mwibarabara kandi umugore akiri muto mukobwa muto mwiza cyane yariko aragenda mwibarabara nuko ndiyumvira nti ategerezwa kuba giye mu kirori kandi yari yambaye uduhuzu tumeze nka zimwe mbambara mu burengero bwa Amerika dufise nka hagati santimetero 15 na 20 z'ubwaguka imbere nagatambara kire karereta gafise hagati y'isantimetero 17 kandi hejuru ku mubiri umwe agace gato gakwiye gusa kugira ngo ube wo kazinga mu gipfunsi cawe ku kamurereta kuku yari yambaye ingofero yabungere nk'inka n'ibirato by'amabote bifise ubuyonga kandi yari ashukana cyane nashobora kubona icyo tumye umusore wese yafashe ifire n'ibindi ahagarara iruhande yiwe igihe yari kwagenda yipfunagura mu ibarabara kandi nariko nditegurira gusubira mu kambi nuko ndaduga nerekeza mu kambi hanyuma ntangura guhindukira nsubira inyuma niyumvira ko no hagaraye mvuga nti muko nifuza kukuvugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo naho uri umukobwa mwiza nta gutekeranya kuri ibyo naho ufise ishusho yoshobora kumbure ushaka kumviriza amafire ajwira mbega uratahura yuko iyo mpemu igutuma ukora ibyo izo kujana mu kuzimu k'umuriro w'umurwaniza aho uzobabazwa mu bihe bigiye kuza mbega uratahura ko uwo mubiri muto muturemwe neza n'iyo misaya n'imishatsi myiza n'ibindi n'iminwa itukura nkumbure mu yandi mezi atandatu ninyo zizoba zicaga imbere n'inyuma muri uwo mubiri urembye neza harya mu mukungugu kandi ubwo bugingo buri muri wo uyu munsi buzoba buri mu mibabaro y'umurwanizi nuko ikintu kirambuza nkaho Imana yovuze iti niwakora ibyo baraja kugufungira harya mu gasho murabona nuko biri nuko numva biri asohotse angirira ikimenyetso mu kuboko hari hageze konza numva baririmbiye itere gusa yo ega abantu bashobora kurogwa gute n'ubuhumbyi nk'ubwo nuko bakengera ijambo ry'Imana niki kintu nabavuga butumwa bari imbere hejuru havugirwa ubutumwa bafatanije nayo madini basoma iryo kandi barizi babujijwe bavuge ukuntu na kimwe ntibavuga ikintu na kimwe kuri iryo kuko ishengero ryabo ryoca ribahunga kandi amashengero arondera abanywanyi ariko Imana irondera bera b'Imana nzima bavutse ubwa kabiri bazokwakaka nk'inyenyeri Imana ifashe kuba abizigirwa no kuvuga ukuri ibyo Yesu Kristo yavutse ariko icyo nico gihe tubayemo ibyo nibimenyetso Yesu yavuze ko byobaye kandi turabibona hanye n'imbere yacu raba rero tugaruke muri Yuda igice cy'indwi Sodomu na Gomora yo mbega ikintu kibi cyane abatara rongoye abata rongoje abagore benda nuko imibiri itaremwe umugabo ya yubakanye n'umugore wiwe bari ntibaba bakiri babiri baba babaye umwe kandi umugabo aja kwiruka inyuma y'uwundi mugore abayitandukanije ubwo nyene n'umugore wiwe kandi umugore agendana n'uwundi mugabo apfuye ku mugabo wiwe abayihakanye umubiri wiwe bwite abamuvuye ku ibyo nibyo ku munsi w'urubanza ategerezwa kuzokwishura kuri ibyo ariko uyu munsi ntibashaka kumviriza ubutumwa nk'ubwo abantu ntibashaka kumviriza ibyo bashaka kumviriza ibiryohera amatwi yabo neza na neza ibyo mpemu yera yambariye igihe nashiribuye ry'imfuruka harya ngo uvuge ijambo rya ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye kuko igihe kizoza batazokwemera kumva kwigisha kuzima ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezerera bazokwirundaniriza abigisha kandi bazokwiziba amatwi kandi bazotera umugongo kuri bahinda ndukirire imigani y'ibinyoma avuga ati iyerekwa rivuyeho usome icete cha kabiri cha Timoteyo kane yavuze ati ntiwibagire icete cha kabiri cha Timoteyo kane nuko mpejeje kwerekwa mpagaze aho nyene kwibarabara ryindwe umuhungu w'imyaka 19 ahagaze aho ijwi ry'Imana rivugira mu cumba nuko avuga ati icete cha kabiri cha Timoteyo kane uko nyene niko byahavuye biba murabona igihe kizozaho batazokwemera kuvu kwigisha kuzima abantu bashaka ikintu kanaka abapentekoti bashaka ikintu kiba remesha mu bupfu bwabo bikabareka ngo bibereho uko bashaka kandi barashobora kuvuza piano bakayifyondafyonda inshuro 40 ku isegonda no gusimba baduga bamanuka no gutamba tamba kandi abagore bakora uko bishakiye n'abagore uko nyene abapresbiteriana abapeba metodista baruteriano n'abapatiste harahantu benshi bimvuga kuri ayo madini yose uko nukuri kutagabanije ariko ingena ayo madini atunganije byarababoshe cyane kugezaho biyumvira ko mu gihe hari abanywanyi b'ayo madini n'amazina yabo akaba ari mu gihe ibyo bitabo ko bariko baja mu ijuru izina ryawe mu gitabo ngaha ku isi ntibisigura icyo kumana izina ryawe ritegerezwa kuba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ryandikishije amaraso ya Yesu Kristo byerekana ko ibyaha byawe byahariwe ibyo nibyo ariko bashaka burya bwoko nibwo bwoko bw'abungere bashaka muri bo nta kindi bashaka kandi mu gihe Imana muri iyi minsi y'iherezo yafuruye ingabire yose y'Imana yashyizwe imbere muri Bibiliya ingabire yose Yesu Kristo yasezeranye ingabire yose n'ibimenyetso byose n'ibimekimenyetso cyose cy'igihe cy'iherezo ikintu cyose cyasezeranywe muri iyi Bibiliya aho ngeza kubona ubwanje cyaramaze kugaragazwa imbere y'amahanga kandi aguma yabibira cyane kuzimuko ashoboye rwose ngo urababarira bazobandanya uko biri kose reka nzane gusa ibindi byanditswe bikeye ngahe imbere yo kurangiza nibyo yo bashiriweho kurandurwa kw'ibihe bitazoshira uko niko bari niko Bibiliya ivuga iri hanga ryicaye mu bumanuko nk'uyu iri bo rero nyene kubijanye n'imibano iri ngaha ryicayemwo muri iri joro ibyo murabizi si ukujujagura si byo twumva bavuga n'ukuri itanguriro 6:12 abari n'umubiri bose bari bononekaye umuntu yigenza uko yigombeye wenyene uko yiyumviriye wenyene yirengagiza amabwirizwa y'Imana uko ni ko umuntu akora uyu munsi umuntu nashaka kumviriza ijambo ry'Imana abantu nibashaka kumviriza bashaka kwigendera uko babyigombeye ubwabo Yezebeli yaronse yaranse kumviriza ijambo ry'umwami ntiyashatse guhamagara Eliya urya mupfuga butumwa shaje w'ibyoya umwungere wiwe ariko yari umwungere wiwe uko biri kose nibyo Imana yaramurungitse kandi yarasemereye ubutumwa bwiwe nahatari yarize ntibaza aho yaja va canka aho yaja yagaragaye azananye ijambo ry'umwami yatangaje ubutumwa bwiwe ubwo yigishije kandi yacira ku iteka ikintu cyose cariho citwa icahurya urya yateberagezweho yari yahindukije abantu arana baroga akoresheje ubukorikori bw'inguvu ziwe gushikaho ihanga ryose ryari ryononekaye nawe Eliya ahagaze nyene wenyene hariya ku musozi Imana yavuze iti Eliya ntiwiyumvire ibyo ndacafise ibihumbi ndwe bafise imitima itunganye harya hepfo naho biruko uko n'ugukwegwa kwiwe kwa kabiri hanyuma ku kwa gatatu yasubiye nyuma kubarondera ariko nimwibuke Imana yamye ari inyakigongwe kandi ubu ubutumwa bwa Eliya bwakiriye kwiteka urwo runganwe rutizero ubutumwa bwa Noa bwakiriye kwiteka urwo runganwe kandi bwazaniye urubanza abanse kubwumviriza no gukizwa kuba bwizeye kandi nkuko byari bimeze mu gihe cya Noa niko bizoba bimeze igihe umwana w'umuntu azogarukira itanguriro gatandatu birengagiza ibyagezwe by'Imana bavuga bati ibyagezwe by'Imana ijambo ry'Imana rivuga uyu munsi yuko muri Bibiliya umviriza rero sindiko mvuga ibi ku muntu numwe ku giti ciwe mfisi inshingano gusa nkamwe Neso mfisi inshingano ryo kubabwira ukuri kose nkuko wera hambaye Paulo yavuze imbere yo gutaha sinacishije iruhande mbabwira iby'Imana yagabiye byose rero Bibiliya ivuga uyu munsi yuko abagore badategerezwa kumwa imishatsi yabo sindajwe ishinga nuko abavuga butumwa benshi bavuga yuko ibyari byiza nibibi sindajwe ishinga nuko amashengero menshi abyemanga Bibiliya yo iguma ivuga yuko ari bibi ni ibiterasoni kuri we gukora ko ariko babandanya babikora uko biri kose barabandanya bariko bakora iki mu byiyumviro byabo bwabo bariko bigira beza bonyene biyumvira ko ari beza ijambo ry'Imana rihanikiriza byategerezwa gukora ibyo bintu ntanze yambara impuzu canke ipantaro canke icari cyo cyose cy'umugabo ari parabandanya uko nyene gerageza kumubuza muvuga muti none kuki ugu muvuzi induru mwene data Branham kuko bandanya burya abantu bo gukunze kurusha yaba wo ibyo sivyo bindagishinga ndagishinga n'ibyo abantu biyumvira rero ntimuntahure nabi ariko nitwa ararika iby'Imana yiyumvira kandi iri ni jambo ryayo egome umubwira ko ari bibi gukora ibyo azoca agenda bandanya bikore uko biri kose murabona kubera iki abagore bo mubwirwa mubitwa abakristo bakora ibyo bintu kandi amashengero umenga ntacyo biyabwiye na kimwe kuko ibyo abana b'Imana baraguye kubwo kwifuza kubikwa inyama n'amaraso by'abagore kandi bahakanye Imana nyayo n'amaraso yabaguze ngo bitandukanye n'uwo mwanda amina uko nukuri kubwibyo mfasha mana nukuri gerageza kumubuza wibaza ngo ivuga butumwa rya Noa gari rifisi ntambamye nimwe oya mushinga ntaye ariko niki nijwi ryajwi kandi gihe tuzohamagarwa twese mu rubanza ubutumwa nyene ndiko ndavuga iri joro buzosanga harya nyene ijambo kwijambo none rero uzokora iki ni iki muri gitukura kiravya bagendana n'igihe hari ubugararije mu bagore turaja aho turaja gusa gushiraho ibi kuko ibi byerekana abagore kandi mwibaza igituma nguma mvuze induru kuri ibi rero ngiye kwerekana gushira ibyanditswe byinshi ngaha imbere yo guheza kandi ndabereka igituma kandi nico gituma ntegerezwa kuguma ndumwizigirwa kuri iri jambo kandi umukozi w'Imana wese yotegerejwe kuguma ari umwizigirwa ku ijambo utegerezwa kuguma uko kuko hategerezwa kubijwi ahantu kanaka risemerera ribirwanya sindajwe ishinga n'iby'abandi muri bo bokora ntubabajwe wishura nk'umuntu ku giti ciwe ntiwishura nk'umumetodiste ntiwishura nk'umubatiste cyangwa umupenikoti wishura nk'umuntu ku giti cawe kubwo ubuzima bwawe bwite ku Mana kandi turabona ibimenyetso kandi naho biruko babandanya babikora mubwire ko ari bibi urabica avuga intagondwa neza na neza ibyo Eva yakoze Eva yarazi bibereye gusumba gukora uko yarabizi yarafise ijambo ry'Imana ryaravuze riti umunsi uzorya ko niwo munsi uzopfa none kubera iki yabikoze yishakira inzira y'ubwiwe kandi kubera iki abagore bamwe imishatsi yabo kuko abagore bambara izo mpuzu na Bibiliya ivuga ko ibyo nyine ari byo bobwirijwe kudakora kandi ikintu bariko barakora bacirwa ko iteka bose neza na neza ariko kubera iki abikora yifite yukwiwe nyenari ego mushinga ntahe araja kuronka uburyo bwiwe nyene kandi ishengero ntacyo ribivuga ko kandi ishengero ritegerezwa kuba ari umugeni wa Yesu Kristo ariko ntacyo ribivuga ko bari rumwe muri bo ibijanye n'ico kintu urazi byo babivuga nkaho bovuze bati nta Bibiliya yataye igihe iza kunyitambika imbere imbuza kwinezereza rero uko nyene ubabwira ko vyanditswe muri Bibiliya yo bashobora kutavuga ayo majambo ariko ivyo nivyo berekana wari bwikere wumva umugani wa kera uvuga uti ibikorwa biravuga kurusha amajambo nonaho rero barabikora ibikorwa biravuga kurusha amajambo ibyo wowe uri kuravuga byose ubu buzima bwawe buravuga cyane gushika naho badashobora kumva igishinga ntaye cyawe nkuko navutse muri iki gitondo simba gusa gushika ahare hanuka ubuzima bwawe bureha murabona ibikorwa byawe biravuga kurusha amajambo yawe kandi ushobora gusa nawe kuja hanze ukabivuga kuko amajambo yabo ubwayo aravuga ama ya amajambo yawe ayo yoba ariyo yose ibikorwa byawe bivuga ico wewe uri co namba uvuga ikintu na kimwe gitandukanye n'icuri byo kuri bicika uburyarya Yesu yavuze ati mwandyarya mwe mushobora mute kuvuga ibintu byiza mu gihe ko kuvuga ibivuye mu mutima akanwa kavuga ibivuye mu mutima murabona bariko baravuga ivyo batiyumvira nabagore nuko nibo bavuga ivyo yo emwe ninezere ninezeretse ubwanje niki kiba mukubahana hava aho ni ahandi hantu muri bibiliya mukubahana hazisezerano kubaha ha kubaha ha umugore wo muhira atunganye w'ibikorwa byiza aratwenga gacaja gukora mwihinguriro ry'amapuderi mu biro by'umuntu kanaka umugabo wanje gomeyo ivyo ndabikekeranya urabona ingabo uyu munsi iceye nkico gushira abagore mu gipolisi nambi byatari ikimenyetso cubu humbu mu gisagara cyarico cyose aha abagabo benshi dafisa kazi nuko bagategerezwa gushira abagore hanze aho mu gihe bibiliya yavuze ko ari uwo kuguma muhira kaba umugore wo munza tunganya ariko abika amabanga yose y'umukoresha na yawe nayo ego ivyo navyo rero sindiko ndavuga ku bagore b'abapfasoni sindiko nderekeza ibikuri mwebwe abagore muri abagore bubaha imana byo kuri imana ibahezagire ibi biri kuri bande canka handa hariho hose ariko ndiko ndavuga ku vyerekeye aho ubona umwe wese ametuko usangi jana na 50 kurundi ruhande ntibumviriza ijambo rimwe guma na bibiliya yawe yigisha ubwawe ntidushaka kuyumviriza kubaha yo ashobora kuvuga ati wewe bwiri inkuru zo muri bibiliya uwundi muntu undeke kuki umvugiriza kwinduru sinigeze ndagusaba ngo uvuge ibi bintu ndabiza ari imana yarabisavye murabona rero birakwiye nuko barabandanya bonona inzira neza na neza neza nkuko babigize mu gihe cy'umwami neza na neza nkuko babigize muri ico gihe niko bagira uyu munsi cyo kimwe ntibyahindutse ntibihinduka ntibizohinduka ubu kwigenza nabi kw'abana gushikira abana biwe ibo hero rifata igice cy'abagore n'abagabo kuzimu nayo igakumba byose ivyo ni byatankeka mu guheza ikaba mira boss kandi ubutumwa busa n'ubuca hejuru y'imigongo yabo ntibigera babwumviriza na rimwe baja kwigirira ubwabo ugushobora kubabwira uti bibiliya ivuga iki bavuga bati guma na bibiliya yawe tugiye kwinezereza ubu ndashobora kumva bamwe muri mwebwe bashiki bacu muvuga nkumbura atari ubunyene ariko ndabumva muvuga muti inde jewe nubaha umugabo hu jewe ndamutera kunyubaha ariko aho niho mwihendera kuguma muhira nganye sinetswe ivyo bibiri ivuga ko mwewe nyirekere umviriza mushiki wanje ivyo ntivyari muri ke kera muri bihe vy'umwiza iryo jwi ry'uyu munsi ivyo ntivyigeze bishika hariya mu bihe vyaheze vy'imbere y'umwuzure n'uyu munsi birashika nico kimwe barongera bakavuga bati jewe ndi umugore agezweho mba muri Amerika rero ivyo ntibisumba kuba mwiraro ry'ingurube ntatandukaniro na rito vyoza n'imbere y'Imana aho wobaye uri icuri mu mutima wawe ivyo nivyo kandi ntiwibaze mushiki wanjuwe yuko ugezweho cyane kuri umwe muri aba bagore bagezweho nk'uko mushaka kuvuga uyu munsi uva mu gihe cya harya inyuma mu bihe by'umwiza mu gihe cy'imbere y'umwuzure bijanye n'iyi bibiliya mu gihe cya Nowa niho bakora ibintu bimwe n'ivyo kubw'ivyo rero ntituri ubugezweho cyane naho biruko sivyo murabona uko niko bakora mu gihe cy'imbere y'umwuzure murabona kandi niko bakora uyu munsi kubyivyo gitegerezwa kuba igihe cy'umwiza ubugira kandi gusubira hakurya mu mwiza mwinshi nawe wa mugabo uzore ku mugore wawe ngo akore ivyo ntimukira abana b'Imana oya ni ntaho mwaguye muri Sodomu uko n'ukuri mukareka abo bagore bakabaganza ahantu hose yo sinzi ko nobivuga canke nkabihora ibyiza nuko noreka uru ruhande ariko nivyo ibi ni bibi cyane ariko ibi byose ni kubyiki gihe turimo murabona ikimenyetso gitukura kibonesha kirabya ninzamba y'umwami zopfutswa kandi ntagiye kizoba kikibaho kandi hazoba igitondo gihoraho cy'ubwiza butamanzuye aha batoranijwe bazokoranira bavuye mu makungu mwisi berekeza muhira iwabo hejuru y'amajuru yo uzoba umunsi umeze gute nibyiza yo nibyo gusubira i Sodomu ntuhagarika umutima hariho ibombe ruhonyanganda irindiriye kuyeza yose uko nuko kuri kwezi si yose azobikora kandi leo izokigwa nshasha yose ubugira kandi nkuko twabibonye munsi y'ikimatanijije ishashara cha gatandatu kubw'umurwi w'abacunguwe abo bakiriye umwami Yesu babaye abakristo bagurishije imyitwaririko yabo yose n'ibigezweho by'iyisi baza kuri Yesu Kristo bahanga amaso kuri we kandi we wenyene muri programme yiwe iciye bugufi kandi isanzwe baraza bakamwizera hanyuma bakaronka ubugingo budashira Deryo uvuze ko waronse ubugingo budashira maze ntiwemeranye n'iyi bibiliya ubugingo budashira bwawe sibwo ubugingo budashira Imana yatanga warahenzwe n'urupfu kandi subugingo uko n'ukuri rero yo tinya Imana kandi wubahe ijambo ryayo kuko ibi ari byo tegeko ryayo rikwiye amatara tukura rikwara rabya kandi gihe kiregereje cyane nkuko byari mu gihe cya Noa murabona bafashe ikintu cy'ukuri baraconona batoye kurya bongera batora kunywa hamwe no kubaka baca babivanga n'ibindi bintu baca baravyonona rero Yesu atwiteze ko kubaka ingo murabibona ariko raba ivyaciye bikorwa mu gishingo c'ivyo kurya atwiteze ko kurya ivyo nivyo ariko raba ivyaciye bikorwa mu gishingo c'ivyo kunywa twitezwe ko kunywa amazi yacu n'ibindi byari byo byose twotegerejwe gukora ariko mu gishingo c'ivyo baciye baja mu byo kunywa inzoga zikaze n'ibindi byose n'inzoga zivanze bajanyeyo n'abagore babo murabona none ni gute igwirirana ry'abantu nkuko byari mu gihe cya Noa ni gute nakaranga k'abagore karushiriza kwiyongera mu vudu kudasanzwe murabona itara ritukura ni gute kubyerekeye igihe aho abagore boje igihe boba nkuko bari ibiranga muke abikakisha kandi kintu icyo ari cyo cyose ntacyo cobabwiye sha kubigisha ijambo bazobandanya kubikora ibyo ari byo byose murabona none hazobika ibyo neza na neza nkuko byari mu gihe cya Noa umunsi umwe umuryango w'ubuntu uzokugagwa kandi byanditswe bivuga biti ku gicaniro hafumba umwotsi ni ukuvuga ko udusengera yahavuye kandi mu gihe umwagazi w'intama zoba kirima ngaho hantu nkuko nabivutse muri iki gitondo canke ahantu kanaka nariko ndavuga ubutumwa yuko mu gihe umwagazi w'intama uri harya dusengera haracyari imbabazi mbega n'ibyinzigiro biki dufise mu gihe tubona itereni yamaze gushika ku gituro mu gihe tubona ukuza k'umwami ukuravya kwitara ni gute noshobora kuvuga kuvye ibintu bitandukanye tuziwe yarasezeranye gukora muri iki gihe ciherezo natwe turabibona ngaha imbere yacu hanyuma turabona iki gisomwa muri iri joro cy'ukuntu cuku kuravya kwimuri gitukura cyo kwigenza nabi hagati mu bagore bacu n'ibindi baca bakora turabona kubyerekana buri kimenyetso cerekana ibirometero ikintu cyose urushinge rwose agaca muzingi kose byerekejwe neza kukuza kwiwe turi kwiherezo nta kindi kintu nobanzi kizoshika atari ukuza k'umwami aho rero mugenzi wanje mukunzi uri hanze ya Kristo uvyiyumvira kwikuricariye gusa mu vyukuri mugenzi ndagomba ndakubaze ikibazo coroshe wicaye ukoresha ibi shobisho kanaka waronse canke ikintu nkumbura ikintu ikindi kintu wigeze kubona ufise nkumbure birashobora ko igihe kimwe mwabaye mu munezero mugatamba tamba mu mpande zose nkuko benshi mu banywanyi ba Holiness n'abapentekoti n'abanazarayo n'abaperigrini Holiness bi nizera ko boronkera umunezero mwinshi mu gutamba yuko ibyo bihagije kandi mu nyuma mukamwe imishatsi yanyu mukambara amakabutura mbega mpemu yera yo gutuma ukora ibyo mu gihe abicira kwiteka muri bibiliya ni gute mwebwe muvuga muti erega ndumunywanyi w'ishengero ndumupentekoti ndumupentemethodiste cyangwa icyo cyose ndi ndumunywanyi mama numunywanyi yatanguje ishengero narabaye umunywanyi mubari tanguje kandi mpemu ya irya nye niri hejuru yawe igutuma ukora ibyo bintu bibiliya ikwankira gukora murabona uvuga ati naravutse mu ndimi mwene data Branham rero ntiwifadikize ico kintu naravutse mu ndimi kandi nico ico nico kimenyetso ca mpemu yera namba ubugingo bwawe namba ugishobora kumwa umushatsi wawe namba ugishobora gukora ibi bintu bibiri yibuza gukora woshobora kuvuga mu ndimi umurango wose nijoro ryose kandi imana ntikwiteho igiti kimenyekanira kuvyo cama ndiko ndasaza ivyo ndabizi kumunsi kumunsi ngira uburibwe bushasha n'ububabare umwumwe wese muri twebwe biramushikira wopfa umuvuga ukuri ndibaza mana ntundeke kimwe mu bintu birenze mu gutera umubabaro no kubona umugabo cyangwa umugore atigeze yakira Kristo kandi yabayeho gusa nk'umunywanyi w'ishengero wa kera ari tsimbataye ko umubisha umubi ubisha kurusha satani ubwiwe no kumubona aho hanze ari intashima n'ukuri ndakubwire sinizera na kimwe muri imana nta na rimwe ico ni gitsibo kibi ca nyuma kibaho satani ashobora kwambika umuntu umutamakazi w'imyidogo yoba afise nk'imyaka 60 canke 70 n'amaboko avyibushe cane n'iminkanyari yuzuye mu maso n'imishatsi moyo irimwo amarangi ane canke atanu atandukanye atambuka yivunagura yambaye akabutura n'imbuko atarukwambikwa igitsibo cya satani sindigera ndabibona canke umutama w'intashima yo mana ndazinda ngirira ubuntu sinigere nidodomba na rimwe kandi nshaka kubugingo bwanje mwami ndagomba kubugingo bw'abantu banje mana shoboza ubugingo bwacu kwambikwa ibitsibo ntacho bitwaye naho twobabazwa icyo ari cyo cyose cyokorwa ibihe tangabo bindwanye ndazi ikintu kimwe mu bugingo bwanje nkuko ndiko ndasaza bagenzi banje igihuhusi kiri nyuma yanje kigiye kuzimangana vuba buke bukuko nerekeza mu kagira mu gihe mbandanya urugendo kandi ndaze ikintu kimwe harageze igihe aha ta muntu azontumbera avuga nsaba impanuro barya banzi mu minsi y'ubuto bwanje bazoba baragiye nimba nkirambye abagenzi banje bazogenda bagabanuka ubona ko ndiko ndasaza ubu kandi ndazi ku munsi uri izina nzotegerezwa gupfa mfise ibyizigiro ku Imana itazoreka na rimwe satani ngo anyambike igitsibo nk'umutama yidodomba umugabo atacho yitayeho canke umugore wanje nk'umugore ashaje ntashima cyangwa umugore wawe cyangwa wewe gutyo nyine ndasaba mwene data ngo ubugingo bwacu bwambikwe ibyamwa bya mpemu urukundo umunezero ukwihangana uburwanezu ukwigumya ukuru kwizera muri mpemu yera ubuzima bwanje buregereje iherezo hafi imyaka 35 iraheze nahagaza imbere ahavugiga ubutumwa ndumuhungu mutoye iri joro ndumutama umushatsi nimbi n'ubuhanza ibitugu birunamye ndashaje cyane ubuzima bwanje bugeze kwiherezi imitsi ngenderako yabaye inyantege nke uko nigiye imbere mu kubaho abagenzi banje barushiriza kuba bake n'umwanya bizoshikaho ntoba nkinezeregwa indirimbo nk'uko namenyereye canke birashoboka ko abuzu ku rubanje abana bizobasaba kuvuga ntimushavuze sogokuru bishoboka kuzoshika ngaho asangwa nzoba nkiriho hanyuma nzoshikaho ntazoshobora guhaguruka ngo mve mu ntebe yanje maze igitondo kimwe igipfungu kizokwinjira mu cyumba nzosezera urupfu ruzera untware ruzoshobora gusa kumfata ukuboko no kunjabutsa kugeza ku mwigisha wanje ntirucu ngera bari mu buja sindi umuja warwo nirwo muja wanje Kristo yatsinze urupfu ku bwanjye kandi ikintu kimwe cyonyine wenyine rushoboye gukora nukunjana mu bwiza bw'ubure bw'umuremyi wanje igihe uru rusago rwaba rwaha mwisi ruzokurwaho mu gihe umubyeyi yagerageje kubyara ubona uko yoba yarabaye inkozi y'ikibi nuko yoba yarabaye mu bikose murazi mu mwanya muto imbere y'uko uyu mwana avuka uyo muvyeyi acagira ubwitonzi nikubera iki mu gihe uyo mubiri muto y'muri mbyonda wituna wongera usimbagurika gutya hari umubiri wo mwijuru umurindiriye iyo uvuye muri nkina umuganga cyangwa umwakirizi uwari we wese asabwa kuwakira akawujegeza akawukubita agashi kunyo akabunyinganyiza canke ikindi kintu nuko ugacucakira impemu y'ubugingo rero mpemu muto y'ubumarayika imwinjiramo impemu y'ubuzima hanyuma gaca aba muzima kandi yo dufise Kristo mu mitima yacu na Kristo acagaragara mu mitima yacu n'umwana mutoyi naho uru rusago rwo mwisi rwosambuka Yesu yavuze muri Yohana 14 mu kurangiza ngiye kuvuga ibi yaravuze ati nimuhagarika imitima yanyu nimwaba mwizeye Imana nimunyizere nanje kuko mu bwami bwa Data haramazu menshi ndagiye kubategurira hanyu igihe uru rusago kwisi ruzosambuka turafise iyindi ngiye kubategurira hanyu kugira ho ndi namwe abariho muba dushaka kuba hamwe nawe rero ndazi nkuko uyu mwana mutoya arira kubw'urubyaro rushasha ruriko rurabumbabumbwa mu gihe ubuzima bundi bwose bwononekaye ubuzima bwose bupfa n'ikindi kintu cyose cyagiye rero hazokenerwa ikintu kinyiganyizwa hanyuma hace hakenerwa urupfu urupfu ruguha ugukangurwa mu gihe rukujegeza ariko ruguha gusa kuvukira ubundi busha kandi mu bwami bushasha hariya ku rundi ruhande ahatagira indwara umubabaro ubusaza canke icyo aricyo cyose mana dufashe ni gute mugenzi wanje ushobora gutera umugongo ikintu nk'icyo kandi ubona ko atabyizigira mu isi hanze ya Yesu Kristo ibi muri bitukura biriko biraravya amahanga ariko arasambuka Isirayeli iriko irikangura ibimenyetso Bibiliya yari yarahanuye abagore baramwa imishatsi yabo bambara amabuturi kimuri gitukura kiratse murabona iminsi y'amahanga iraharuye yuzuye umubabaro garuka iwanyu yemwe abasanzaye umunsi w'incungure gereje imitima y'abantu igwishijwe igihumura n'ubwoba ni wuzure mpemu tunganye itara ryawe kandi iboneshe unamura amaso gucungurwa kwawe kuri hafi ndamukunda ndashaka namwe ko mumukunda rero mu gihe twunamika imitwe yacu mu mwanya gamuto mu masengesho yacu magufi mu kurangiza ibi muri bitukura biriko biraravya ikimenyetso kirabonetse ukuza k'umwami kikuregereje abwira amahanga abwira abantu avugira mu bimenyetso n'utwumiza nkuko twahisemo Sodomu hanyuma tukerekeza ukuge n'urya mu marayika yagende ya Aburahamu ikimenyetso yakoze imbere yuko umuriro utibuka turabibona yavuze ati mu minsi ya Loti barubaka baratandaza byitegereze uyu munsi none mu minsi ya Nowa abagore barushiriza kubabeza abana b'Imana bakagwa imibiri y'abana b'abantu igasengwa mu ishusho y'abagore hamwe n'ibi bintu byose biriko birashika ibyo twavuze ko muri iri joro iki muri kirabajikira rabije ukugaruka k'umwami kuregereje uracara umunywanyi w'ishengero byonyene nta gukekeranya ufise ga mugenzi wanje uzigute kuja kubaho muri iri joro tegereze mwene data we yahagaze ngaha muri iki gitondo mu mwanya neza na neza ahindukiye ngwa aramukanye n'umuntu kanaka yararundutse apfira ho nyene Imana irashobora kutakugirira nk'ubwo buntu no kuguha irindi bakwe ntuzi naka kanya uwo mutima wawe wodidagizwa uganyuma byibaze ko ukuvuza kwa Kristo kuriko kurarabye ibimenyetso byako byitegereze nimurabe ko bimwe nababwira muri iri joro birashobora kudakundwa cyane n'abantu ariko n'ukuri n'iby'Imana yavuze kandi naho turi abagore ntibashaka kuguma muhira ntibashaka kwitwarira ikimiryango yabo bironderera gusaba rezi babana bagaca bigira mu minsi mikuru ahantu kanaka ubuyererezi bw'abakiri bato ibintu byose biriko birashika baramwa imishatsi yabo barambara makabutu kubasura bakisiga marangi barushiriza kubabeza abagaba abana b'Imana bariko baragwa ni umutego satana akoresha ngo abana b'Imana bwo bawugwemwo nkuko nyene Yesu yavuze bitegerezwa gushika yavuze ko byobayeho none ngibi yavuze ati ururunganwe ntiruzorangira ibi bintu bitarashika none hashitse imyaka 40 kugera ibyo bintu byose bishikijwe byiyumvire ko uracara umunywanyi w'ishengero byonyene warahubye bagabo namwe bagore ni murabe kandi musutse mu butima bwanyu muri iri joro ni mwisutume murabe ibyaha byanyu byagyogenze gute umeze ukuri ubu hamwe Kristo yo kabaye ku isi ariko aravuga ubutumwa nk'ubu uvuga uti ibyomba naramwumvirije ari yigisha ibyo nari kuba narihanye iyo ukaba wo kwihanye ngira ijambo ryiwe bwite muri iri joro none rero bikore namba udafise imana kandi ukaba ubizi yo uvuga uti ndi umunywanyi w'ishengero naravuze mu ndimi jewe ndi bene dushira ibyo ku ruhande niwarabe niwirabe ubwawe ubu rero suzume ubugingo bwawe wisuzume ijambo ry'imana mbe wewe uri umuntu ugiye uvuga uti sinetwe ibyo bibiri yivuga mwene data Branham nibaza ko wihenze si jewe nihenze naho hoba hari ukwihenda uko ariko kose kuri iryo ni jambo kandi ntuzi imana na gato kandi ntuzi neza hamwe Yesu yoza iyi saha ko woba witeguye kugenda kubera iki wifyinira kandi ubona urupfu ruri hafi cyane mu gihe ubona iherezo riri hafi mu buryo nkubwo nubwo hoba hari uwo ari we wese ngaha imitwe yanyu icunamitwe rero ukabushaka kwibukwa mu masengesho nitwaheza nyabu nagerageza tari ku kuboko kwawe hejuru hanyuma uvuga uti mwene data nsengera imana iguhezagire mushikanje imana iguhezagire mwene data mushikanje yo ahantu hose mu nyubakwa nibyo rero reka tubyiyumvire ko gatoya mwenge bashikanje ubu mu bwizigirwa bwose n'ibyizigiro mu byiyumvire ko noba mu byo ukuri nubashimana mu byo ukuri intumbero yanje iri hehe mwene data Branham nda cyakora ibi bintu niyumva neza niyumvamwo umunezero urazi ko nabatizera biyumvamwo umunezero uko nyene mbega urazi imboregwa ko ifise umunezero nkuko nyene ko kubwa inzoga nkuko mera uborewe inzoga izikaze kandi namba ufise umunezero kubwa ikintu cyarico cyose kinyuranye n'ijambo ry'Imana n'umurwanizi namba uvuga uti ndaro niwe mwishengero ryanje ariko numvise ijambo ry'Imana gigisha ntiwifatanye naryo wasizwe n'ikintu kibi uko gusirwa kwawe ko buko ariko kose narababonye bavuze induru no gusimbagurika hirya no hino akamo n'icari ico cyose no kunywera maraso mu gahanga k'umuntu bongera bagahagara umurwanizi bagahamagara umurwanizi uko nukuri bafise umunezero nk'uwo nawe woba warigeze kunezerwa uko utizera kuzana neza na neza inyifato nyinshi zitandukanye n'ibindi bintu ibyo ari byo byose uruzazane rw'ibyiyumviro ariko ubwenge bwa Kristo buri mu mutima buhindura kamere yose bugahindura umuntu mucaremwe gishasha byiyumvire ko mu bwitonzi ntangere niwirabe bwawe wiyumvira icirore iyo kiri imbere yawe uriraba mbega ndi umwizigirwa mbega ndimvuga kuri aha mu by'ukuri mu mutima wanje ndakarorero umwami uvuga uti ndarikorera raba mucirore mwebwe bagore b'imishatsi moye mwambara amabutura nimwirabe mwebwe mukora ibi bintu nimwirabe mwebwe bagabo mureka abagore banyu bakabikora uvuga uti mbega ndi umwana w'Imana mbega ndi umunye Sodomu mwebwe abagore muvuga muti mbega by'ukuri ndi umugore agezweho canke ndi kimwe mu bintu by'imbere y'umwuzure Yesu yavuze ko byosubiriye kuba ngaha mu minsi ya nyuma nimwe yumvire neza nimwirabe urabona ko wewe ubwawe imeze byerekana icuri kandi niwaba udatunganye woba umwizigirwa bikwiye kugira ngo nube umwizigirwa tari iki kiganza cyawe uvuga uti Kristo si ntaritse ikiganza ndacerekeza kuri mwene data Braname cyanke ku wundi muntu atari wewe ariko ndi mwikosa mparira mwene data Branham yasezeranye kunsengera ubu ngiye gutarika ikiganza canze mvuze nti Yesu ngiririmba bazirijoro ncungura ku bwa Kristo sinshaka kuzimira ubuzima bwose wampaye bwo byobaye bibi birengeje hamwe nobu takaza gusa mu gihe ngiri wibakwe ridasanzwe muri iri joro ryo kubona neza n'amaso yanjye ko ibi muri bitukura biriko birarabya ku mpande zose ukuza ku mwami isezerano yuko yo kwerekanya ibi bimenyetso nuko yo kijije abarwayi ko yo zuya abapfuye ko yo senza amadayimoni ko ho bayabana ahantu bantu benshi umu bake gusa inkehwa gusa isi yoterereje no kubita amazina mabi n'ibindi bindi bimeze nk'uko kandi bategerezwa kwita amazina mabi bategerezwa kwita ukuri amazina mabi Yesu yavuze ati uwo wese avuga ijambo rimwe rirwanya umwana w'umuntu azobiharigwa igiharikwa akora neza na neza bimwe nk'ivyo mubona bikoreka abyavuze ati ariko uwo wese avuga rwanya mwe muyeri igihazokora ibi bintu bimwe ntazokwigera biharigwa muri igisi murabona bategerezwa gukora ivyo hategerezwa kuba ubutumwa nk'ubwo ngo abantu babucokore ngo bahagaraze ngo bahagaradzwe uko bagaragazwa kugororoka kw'Imana gucira kwiteka isi yose no kuyihonya mu gihe hari mbabazi n'umuntu ahagaze mu canzo Yesu Kristo n'umuryango wawuguruye muri iri joro mbega ntiwo mwakira mugenzi wanje rero mugenzi n'ukuza imbere ahavugiga ubutumwa ivyo ni vyiza ntaco mfise kibinda bivuga ko ariko ivyanditswe bivuga biti abenshi bizeye barabatijwe n'umutima wawe wose iyaba wohebeye ubuzima bwawe Yesu Kristo aho nyene wicaye aho nyene yavuganiye nawe igihe watariki ikiganza ivyo mana nyene yoshobora kugarukana ubuzima muri uwo muntu yararambara yahe imbere yanje yapfuye muri iki gitondo ngo ibemeze ko ndiko ndababwira ukuri ninda shobora kuzura abapfuye uretse Imana uko nukuri nuko rero si umwungere mutoyi wanyu yajanjaguritse nga ni Kristo abakunda kandi ariko arababwira iri joro ati mwumvise ukuri mwabonye ukuri uko kuva mu ijambo ryanje mwabonye ijambo ryanje rizura umuntu murabona ijambo ryanje rivuga ko ibi bintu bizoba murabibona bishika uko nyene muri iyi myaka yose atakwihenda na rimwe none uza gukora iki na Yesu mu gihe iki muri gitukura kiriko kiraravya kuko udakora iki uguterera hasi uwo mufuko ushaje w'ivyema vyo mwisi kuki udatera hasi ico kinyamakuru ca kera true story inkuru y'ukuri inivyo bintu bishaje bitagira agaciro wutsutsa ubugingo bwawe buri munsi kuki udashiburira kure irya televiziyo no kuyihindukiriza kurundi ruhande ni yaba ikubuza kuja mu rusengero kuko udashiburira ku ruhande umuzigo wose ukunda kukwizingirako kuki uterekeza umutima wawe kuri Kristo ngo uvuge uti Kristo iri joro birarangiye kuri jewe ndiko ntegura ndabona ko ugirutse ndatoye umuzigo bibiliya y'Imana yuzuye ubugingo budashira kandi uhereye ubu nzobeshwaho niri mbega ntiwobikora mu gihe dusenga data wacu wo mwijuru sinashatse gukara mu buryo na bumwe mwamariko ubutumwa bugenekereje ku gihe si ku bantu ku giti cabo si ku muntu kanaka ariko bugenekerejwe ku gihe n'igihe umenga mpemu yera yandongoreye gufata mu majwi ubu butumwa kwibande kuko inyuma y'ibihe byinshi bihe byinshi aha havuge ngo ubutumwa twarerekanye iminsi ya Loti iminsi ya Sodomu iminsi Yesu yavuze ko ibimenyetso by'ibihe kuza k'umwami mu buryo bwinshi kandi rero inyuma y'ibyo navuze byose nkarira abagore bo muri iki gihe no mu gihugu cyose rero data niyumviriye ko yoba ari mpemu yera yambwiye yavuganye nanje ko nobwira abantu igituma nakoze ibi ni kubera yuko ijambo ryawe ryahumetswe ryansuzumye cyane mu mutima wanje gushika naho ntashobora kugira amahoro ibiganza bishika nko kuri 50 canke 75 byataritswe muri iyi nyubako data inyuma y'ijambo ry'ubwami ry'umwami rivuzwe uta atakubobotereza rijanjagura ariko ryagezaho ribanyiganyiza kugira ngo bamenye ko ifirimbi iriko iravuga abera bose bariko baregerana amahanga ariko acikamwe ibice ibimenyetso by'ukuza ibi muri bitukura biriko biravuga biraravya kandi turabona kubw'igikorwa cerekeye iri joro ku bagore bacu b'uyu munsi ingene Bibiliya yavuze ko bazoba bari none ngabo niko bari ijwi rya Yesu Kristo ritigera ryihenda ryaduhanuye ngo turabe iminsi ya Noa tugereranye n'umunsi tubamwo hanyuma rero ntitwabona ibyo bintu bishitse abagore bababeza n'abana b'Imana babatwara ninge nibi bintu bizoba aho tumenya yuko urwo runganwe ruzobona ukuza kumwami rero turazi kimurikira vya kuza kwiwe kuregereje ndagusabye data wo mwijuru ngo uze guheza gira umwe wese mubataritse ibiganza byabo ndaterereje gusira isengesho riciye bugufi rivuye ku mutima kandi ndazi yuko uja kunyumva wamubereye mwiza cyane mwene data we muri iki gitondo kwemera ko isengesho rito riciye bugufi rituma uwo mutima usubira gutera urukundo rutagira uburyarya rwo kubwa mwene data yari yaguye ku bibero by'umugore wiwe akanye kandi yapfuye mwami reka abantu bamenye iri joro ko gupfira mu byaha no mu bigabitanyo biteye ubwoba kure n'ibyo gusumba urupfu rwo mu mubiri kuko atamuntu n'umwe ashobora gufata muri ico gihe ujabutse ku undi ruhande rw'igihuzu mu byaha no mu bigabitanyo duhiri joro mwami yuko ubugingo bwose bwataritse ibiganza byabwo ndaterereje isengesho mu izina ry'umwami Yesu ngo habe uguhinduka gukomeye mu buzima bwabo ngo habe intumbero ne ni mu mitima yabo iyo ntumbero mu mitima yabo ko batazosubira gukora icaha na gato ku mana ko bazohagarara kuvubu mu ijambo ry'Imana rihoraho rihetsagiye no kubeshwaho na mwe muyera wayo no kurongogwa mu nzira y'ubuzima umunsi ku munsi uko babandanya urugendo uhereye igisaha no kubandanya rero data wo mwijuru nshobora kutazokwigera ndababona nshobora kutazokwigera nshobozwa gukora mu biganza byabo by'umubiri ngaha muri iyi si naho no kwifuje kubikora ariko mwami Imana ndagusabye ngo iri sengesho rizokwishurwe kandi wavuze mu ijambo ryawe ubumva ijambo ryanje akizera wantumye afise ubugingo budashira kandi ntazoshigwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo mu buryo bwanje buciye bugufi bwo kuzana ukuri kw'Imana iri joro benshi bumvise ijambo rero warasezeranye yuko uzobacungura kandi kobo batazopfa rubi yuko atamuntu yobakura mu biganza byawe yuko uzobazura mu minsi ya nyuma atanu umushatsi numwe wo ku mutwe wabo uzotakara warabisezeranye rero nk'umusenzi nk'umukozi w'umwami kandi nk'umuvukanyi wabo ndasenzira isengesho kandi ndabashize mu biganza by'Imana ngo ntihaze hagire ikibi na kimwe gishobora kubashikira kandi satani ntaza bakure mu biganza by'Imana nabawe ibitsibo kandi ndizera ko uzobaha ubuzima burebwe kandi namba bishoboka ubareke babone ukuza k'umwami Yesu uba ubona baboja kuva ngaha iri joro begukira ubugingo babwira abandi babazane ku bumenyi bwa Kristo bacungura bikore byose biri mu biganza byawe data mu izina rya Yesu Kristo kandi mu gihe twunamitse imitwe yacu akanya gato ndibaza namba hari umuntu ari ngaha ubu yumva yuko igihe
wishes to go into the prayer rooms to pray for the baptism of the Holy Spirit. These instructors here will be ready to instruct to do anything. May the words not fall in vain, but may they accomplish that for which...
ndibaza namba hari umuntu ari ngaho ubu yumva yuko igihe twari ko turasenga ko hari ikintu kidasanzwe cakoretse mu mutima wiwe kandi wumva ko uhereye ubu ugiye kubaho ubuzima bwegukiye Kristo kandi ubona ko ukuza k'umwami kuri hafi wizere ku ivyo nigishije rukuri kuvyerekeye iki muri gitukura kiravya inge ni ibintu bimeze kandi uratahura ko ari jambo ry'umwami kuko ari Kristo kandi urizera uhereye iri joro ugiye kubaho ubuzima bwiza kandi bwegereye Kristo kurusha kubwisengesho wasenzira ijoro n'ukwatura wagize kandi wunamitse umutwe n'utarike gusa ikiganza cawe uvuga uti ndabyizeye uhereye iri joro ngiye kubaho ubuzima butandukanye Imana iguhezagire ni byiza n'igitangaza gusa ndizera ko hafi buri wese birashoboka ko yari yataritse ikiganza mu mwanya uheze basubiriye gutarika ibiganza ko bavyemeye rero ni waba utari bwi gere ubatizwa mu izina rya Yesu Kristo ngo uharigwe ibyaha byawe ibuka ntarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu utegerezwa gukirizwa mwatari zina rya Yesu Kristo ibuka hari umugeni umwe gusa umugeni wa Kristo kandi yitirigwe izina ryiwe Irero ni waba utari bwigere watizwa wibijwe mu mazi mu izina rya Yesu Kristo ndeka nk'umukozi wiwe nambi Imana yakwemeje kubw'ibitangaza no twumiza no kubw'ijambo ryayo yuko mvuga ukuri ndagutegetse nk'uko wera Paulo yabigize we yabonye umurwi w'ababatiste bari barabatijwe na Yohana umubatizi yavuze ati mwararonse mpemu yera kuva mwizeye bavuze bati turazi hoba hari mpemu yera yavuze ati none mwabatijwe umubatizo kibavuga ati twaramaze kubatizwa na Yohana umubatizi muri Yorodani umuntu umwe nuwabatije Yesu Kristo uwo yabaye umubatizo mwi wabaye umubatizo mwiza cyane mugabo Paulo yavuze ati ntukiri mwizubu yabategetse ko basubira kubatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo ivyakozwe n'intumwa 19:5 kandi Paulo yavuze ati ni hagira umumarayika avuye mu ijuru akababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo jewe ndababwiye arakavumwa abigaratiya 1:8 nuko abisubiramo ubugira kandi avuga ati nk'uko nabivuze niko nongeye kubivuga naho umumarayika ikitavuzwe cyo ni umuvuga butumwa musenyeri papa canke icarico cyose nihagira umumarayika avuye mu ijuru umukeruba java mu majuru azavuga ubutumwa bunyuranye n'ubwo arakavumwa kubw'ibyo ndabaterereje namba mutari bwigere mubatizwa mu izina rya Yesu Kristo mu gihe amazi ari mu kibanza cyo kubatiririzamwo n'amakanza kabarindiriye nimuze mubatizwe mwambaza izina ry'umwami nuko muzoronka ingabire ariyo mpemu yera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu no kubari kure go bose abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu data wa twese wo mwijuru ubu rero nahawe kwemeza abantu ndagerageza ariko guhindura abantu sindabishoboye kandi ntiwigera ukora ibinyuranye n'ibyo umuntu ashaka kuko namba umugabo canke umugore yaratoranirijwe ubugingo budashira igihe umuco Imana urasiye kuri uwo rubuto ruzoza ku bugingo kandi nihaba hari ubugingo hagati yakiri joro data ubwo wewe warasiye ku muco wawe nabo babonye ukuri ese bogenda baciye bugufi kandi batekereje berekezaho babatiririzwa kugira ngo babatizwe mu izina ry'umwana wawe mukundwa Yesu Kristo kubw'ibyo turazi ko umuntu wese mu vyanditswe yategerezwa kubatizwa no gusubira kubatizwa abo batari barabatijwe mu izina rya Yesu Kristo bategerezwa gusubira kubatizwa kandi irya ntumwa ihambaye yarifise imfunguzo z'ubwami yavuze ku munsi wa Pentekoti iti nimwihane umuntu wese muri mwebwe aca batizwa mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu kugira ngo ibyaha byanyu bibone guharigwa ni isezerano rya mpemu yera riba iryanyu twemere kugira ngo bikoreke muri iri joro murava murava wose data ndabagushikirije ubu fata ya majambo make n'ivyiyumviro byo mu mutima wanje birora ku mana ngo bishobore kwemerwa mu nyonga hawe ewe mana rero utsimba tare mu bana bawe wongera ubaho ubugingo budashira cungure abo bose bo gucungurwa unakiza abo bose barwaye reka ubuntu bw'Imana bugume kuri umwe wese muri bo mu gihe tubagushikaniye ubu mu izina rya Yesu rero twunamitse imitwe ngira nsabe mushiki wacu avuza piano ngo aze ngaha akanya gato gusa iyindi minota nk'itanu gusa kandi namba hari n'umwe yipfuza kubatizwa ubu yatuye kandi yizeye namba wizeye ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana ukaba uvyizeye n'umutima wawe wose atari gusa ivy'ibigumbagumba gusa ariko uvyizeye kandi ukaba witeguriye kwatura ko wakoze nabi kandi ntiwishimikize ibyo wewe ubereye ariko kuvyo we yakoze kandi witeguriye gutera intambwe kwakira izina ryiwe mu mubatizo wo mu mazi gucika urugingo rw'umubiri ku bwa mpemu yera rero icumba c'abagore kiri iburyo bwanje icumba c'abagabo naco kiri ibubamfu bwanje n'imyambaro n'ibindi birateguye mu gihe twunamitse imitwe mushiki wacu akivuza ndashobora kumva umukiza wanje ahamagara namba umurongozi w'indirimbo namba umurongozi w'indirimbo yo dutangurira gato twunamika imitwe yacu ubu igikorwa kiri mu biganza by'Imana mushobora byose ubu kuri uwo wese yifuza kubatizwa yifuza kuja mu vyumba vy'amasengesho gusengera umubatizo wa mpemu yera hari abigisha ngaha bazoba biteguriye kwigisha canke gukora ikindi cari cyo cyose se aya majambo atoba impfagusa ariko ashitse ico yateguriwe gushitsa twunami tucunamitse imitwe yacu dusenga ubu kandi ndi aha abarongorera mukurikire
with our heads bowed may we pray now and where he leads you follow
nshobora kumva umu rero senga mu Kristo wese sho umukiza wanje washoboye kuna kumwumva hamagara igihe yazura umuntu yapfuye muri iki gitondo nshobora kumva washoboye kumwumva ariko ahamagara igihe ari mu ijambo aravya imico yiwe mu gihe cyiherezo nzojana nawe nawe murashaka kugendana inzira yose aho a imana iguhezagire mwene data bagabo ibubanfu abagorero nda nzokurikira ahazorongora Bibiliya yaravuze ngo abizeye bose barabatizwa kurikira nzojana nawe nawe inzira yose nzojana nawe mu murima nzojana nawe mu mpemu yera nawe mwi namba umuntu kanaka yojana n'abagore harya hejuru kubwo kurondera mpemu yera injira mu cumba kiri buryo bamwe muri mwebwe bashiki bacu mwigishijwe mu mwami inzira yose aha ndongorera urashobora kuvugisha ukuri ngo aho ndongorera nzomukurikira uraja kubikora aho riryajwi ryiyoroheje rivugana nawe uraja aho ndando riba gitukura andongoye nzokurikira nzo nawe inzira yose ndashobora kumva bavuga gute biciye mu ijambo ryiwe mu mutima wawe uraja kuza ubu no butumire bwawe ibuka nivyashika imbere yuko dusubira gukorana waburiwe kumva umukiza wanje ahamagara fata umusaraba amaze umukurikire unkurikire aho bega hari bene data bamwe boja mu cumba ngahi bubanfu bwanje hamwe na mwene data biteguye kubatizwa aharongorera hari bene data bamwe mu bakozi b'Imana ngaha nimujane mu cumba nabo kurikira aha ndongorera nzo ivyo uravyiyumvira by'ukuri kurikira nzojana nawe nawe inzira yose Nzojana nawe nawe inzira yose. Rero hinge gato gusa. Rero niwaba utabatijwe mu mazi kubwo kwibizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo mu mazina y'ibyubahiro gusa data umwana mwemuyera ntihigeze kuba umuntu n'umwe muri Bibiliya yose n'umuntu n'umwe yigeze abatizwa muri Bibiliya mu izina ryata umwana na mwemuyera muri ayo matazirano nta muntu yigeze abatizwa mu ishengero muri kahise mu myaka 300 ya mbere y'igihe cacu umuntu wese yabatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo kugeza ikoraniro ry'Inikaya ryabereye Inikaya Roma ayishengero katolika ry'i Roma ryatunganijwe nk'idini niho barisubirije amatazirano ya data umwana na mwemuyera namba hari umuhinga muri kahise umukozi w'Imana wundi wari we wese yumviriza biciye ku murongo kuri bande ashobora kuzana icyanditswe kimwe canki igice kimwe ico muri kahise aho umuntu n'umwe yoba yarigeze kubatizwa mu bundi buryo uretse mu izina rya Yesu Kristo kugeza ku ishengero katolika ry'i Roma ariko raniye Nikaya Roma usabwe ushimitse kukinzanira kugira ngo nsabe imbabazi nta kintu nk'icyo kiri hoya kandi n'umuntu wese yabatijwe mu mazi menshi atabatijwe mu izina rya Yesu Kristo yategeretswe imbere yuko yashobora kwinjira mu bwiza kugaruka gasubira kubatizwa rero nahawe nta canditswe muri Bibiliya ho hoba hari abantu bigeze babatizwa bakoresheje izina rya data umwana na mwemuyera nk'uko abantu babatizwa uyu munsi ni myizerere ya katolika katolika y'i Roma yahererekanijwe na Martino Luther na John Wesley n'ubu ikibandanya na Bibiliya yari yarabivuze ko byobaye uko kandi ko byobandanije mu minsi y'iherezo kandi umuryango uzoba wuguruye neza nk'uko twagiye tubibona mu bihe by'ishengero na hanyu jewe ndi ntumwa y'ubutumwa gusa ubugira kandi reka tubyizera imiryango iruguruye amazi ari utuyaho kubatiririzamwo kandi nta gituma hari imyambaro itunganijwe kandi tuzoba twiteguriye kubatiza mu minota mike iri mbere namburi ngaha ukabutarabatizwa reka turirimbe irindi rimwe hanyumutse sivyo shitsa uvuga uti ndategekanya kuzobikora umunsi wundi mwene data bra uwo munsi umwe ushobora kugusanga ubaye nkuko byashikiye mwene data weye muri iki gitondo ariko nkumbure ntuce ubwirirwa ubuntu kuko byage nkuko byagenze ushobora kugenda umunota wari wo wose ni waba ukiri muto namburengana iri joro uraja kandi namba ufise imyaka 70 uja kubaho kurengana abantu benshi b'imyaka 10 na 15 ibihumbi mirubo baja gupfa muri iri joro nivyo ntuzi umunsi uzogarukirako ntukekeranye ntukinisha ibyo ibuka gusa urashobora gukinisha akazi kawe canke gukinisha iki ariko ntukinishe kirya ntiwibuka ijwi ryanjye nzobicabona kuri bande y'Imana ku munsi w'urubanza bibirwanya nuko mubyiyumvira ko mu gihe dusubiriye kuririmba twunamitse imitwe yacu aho aha mwene data Neville nzokurikira
that.